Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ukuvayo kwa gatatu bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham mu gitondo ku igenekerezo rya 30 kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda 63 i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byose birashoboka, nizere gusa. Nimuze twunamike imitwe yacu ubu kubw'ijambo ry'isengesho. Turacunamisa imitwe yacu, ndibaza namba hari imitwaro iyo ari yo yose idasanzwe twashaka gushikiriza Imana. Nuduze ikiganza cyawe gusa kandi munsi y'ikiganza cyawe ugumize ko gusa umutwaro wawe. Data mu ijuru, turakenguruka ku bw'ubundi mwanya wo gukoranira hamwe uru ruhande rw'ibihe bidashira, kandi turindiriye muri iki gitondo ukwiyubura kw'inkomezi zivuye kuri wewe kudutera intege z'urugendo ruri imbere yacu. Dukoranye nk'uko abana b'Abaheburayo babikora kare mu gitondo kugira ngo bakire manu baronswa mu ijoro kugira ngo bazishigikire ku munsi wose ugiye kuza. Dukoranijwe na manu ya mpuhwe mu iki gitondo kugira ngo iduhe inkomezi z'urugendo. Munsi ya birya biganza bya byose byadugijwe, urazi ibyo bakeneye byose Mwami, kandi ndasenze isengesho hamwe n'ibyaba imbere yawe yuko uja gutanga icyo bakeneye cyose. Ukiza abagwaye n'abananiwe Mwami, turazi ko uri Imana kandi ushobora gukora ibintu byose, kandi wasezeranye kubikora. Namba twoshobora gusa gukora nk'uko indirimbo yabitubwiye. Mwizere gusa kandi mu gihe twumvise amajambo y'ubwiza, genda kandi uvugane n'Umwami. Ubu Data Mana, hezegara ijambo ryawe mu gihe risohoka igitondo kandi rironka ikibanza cyacyo cyo kuruhuka mu mitima yacu kugira ngo rizane ibintu dusaba. Data, mu izina ry'Umwami Yesu tubisabye, amen. Urashobora kwicara. Urakoze mushikanje. Nizera ko byavuzwe ngo naranezerewe igihe bambwira bati tuje mu ngoro y'Umwami. Avuye Hot Springs ejo hahise mwene Data Moro yariko aravuga ati, mwene Data Branham ati, wewe nshobora kujana nanje mu modoka hari yepfo i Texas mu gikorane hariya? Avuga ati, uruhuke iminsi ibiri. Navuze ntifise ibikorane bibiri ejo. Yavuze ati, ibikorane bibiri? Navuze ntego. Yavuze ati, biragoye mu gihe uvuga ubutumwa ngaha, ati umuntu yotegerejwe kuruhuka iyingi nyuma ya bumwe bwose. Yavuze ati, fata umwungere muhe ubutumwa bwiwe munsi w'iyinga mu gitondo n'ibindi. Ati, rero aruhuka iminsi isigaye y'iyinga, kandi rero kandi nkumbure bizoba iminota 30 cyane ikintu kinaka. Kandi yavuze ati, wavuze ubutumwa nk'amasaha 2 cyangwa 3 ngaha mu mwanya umwe. Ati, rero umunsi ku wundi, kandi rimwe na rimwe kabiri ku munsi, hanyuma rero ugakora umurongo w'amasengesho uko kurobanura impuhwe mu kose. Yavuze ati, ubuvuze ko ugiye muhira ugiye ugira ibikorane bibiri ku munsi w'iyinga. Navuze nti, yego mugenzi. Yavuze ati, ubikora gute? Navuze nti, imfashanyo yanje iva ku Mwami. Murabona isaha yarenze nk'uko umwe umuntu munaka yabivuze hashize akanya gato ya mu isengesho mu gihe nariko ndinjira. Isaha yarenze kandi bikenewe n'ibininiya, kandi ngaha kugira ngo tugerageze gutanga intererano kugira ngo dufate muri iyi saha ihambaye turimwo. Ubu Umwami abishatse iri joro shaka kuvuga ku cigwa, mbega ubuzima bwawe bureranye n'ubutumwa bwiza. Ibyo ndashaka kubifata ku ibande. Kandi rero sinzi namba baja gufata ibi kuri bande muri iki gitondo cyangwa batabifata. Ndabona bamwe hariya mu cyumba, hariho bamwe mu bagenzi bari hariya, nibaza yuko bariho. Nagize nimviriye yuko mwene Data Neville yobikoze. Narasavye kuyinguheza yuko gusa abandanya n'ubutumwa bwiwe, maze rero abandanya ndeke gusa nzana ikintu kimwe inyuma yiwe ariko namba bashaka gufata inyigisho z'ishure ryo kuyinga ku ibande rero bizoba ari byiza. Hanyuma rero umwami abishatse kuyinguza ni ukuvuga umwami niyabyemera tukaba turi ngaha nshaka kuvuga ku cigwa namye nshaka kuvuga ko kuva igihe kirekire kandi nasezeranye ko novugiye ubutumwa nk'ubwo mu rusengero bwa mbere ubu butumwa bufashwe ku ibande. Shaka kwagiriza ururunganwe ko rubamba Yesu Kristo kuyinguza mu gitondo umwami abishatse. Kandi rero iri joro isaha imwe canke isaha imwe n'iminota 30 n'ubutumwa mbega ubuzima bwawe burabereye. Rero nari mwe mu kuvuga kuri ubwo butumwa nk'uko mvuga ibintu bikomeye cyane kandi ndabivuga by'ukuri neza na neza kuri iri shengero ngaha canke ikintu nk'icyo mwibuke iyo mvuga bijya ku isi yose murabona. Kandi dufise uburyo bw'amabande ku isi hose kandi batwara ubu butumwa mu mashamba ahantu hose kandi muhemu yera rimwe na rimwe andongora kuvuga ikintu kinaka gishobora kuba icyo kintu nyine ashaka kubwa umuntu munaka ari yepfo muri Australia ahantu hanaka canke ikintu nk'icyo kubw'ibyo kumbura ibintu bimwe mwovuga muti mubu iki kintu nta kibaho ngaha. Ivyo ubivuga iki nkumbure ni vy'ahandi hantu murabona kubw'ibyo ego ndazi neza yuko mwebwe mubitahura yuko ubutumwa butereke umuntu numwe vyiharije bwerekenye n'ishengero muri rusange hano hose n'icyo umwami oturongora kuvuga no gukora. Nagize ibihe byiza muri Hot Springs kandi mu gikorane cya Pentecote cyo mu buryo bwa kera. Ndazi neza ko benshi muri mwebwe muzi neza yuko iyi aba ari abapentecote hariya kuva muri mwebwe mujayo rero gusa sinzi ujya mugwi. Nategerezwa gusa kumara indwi imwe kandi natanze iminsi ibiri canke itatu ariko nshaka kuvuga ikintu kimwe muri icyo gikorane bari bafise ukwizera tanyeke kugira ngo bizere namba hari n'umwe muri mwebwe yari hariya. Ivyo ndazi uyu mupfasoni ngaha yicaye mu mfuruka sinzi uwariwe canke ngaha nyene ndazi yuko yari hariya kandi ndazi ko bene data bamwe bari hariya mwene data Jackson n'abandi mwene data Pamela. Nivyo abantu baronka iyo bafise ukwizera murabona mwarabonye ujya murongo wo gukira indwara nta numwe yinjiye canke yasohotse Imana itamukijije murabona murabona. Kandi rero iyo ufise ukwizera kandi ikindi kintu hashobora kuba hari bamwe muri mwebwe bashobora kuba badatahura ibyo bisho gutamba kuvuza induru rero gusa ntibaraba umuntu munaka n'umwe bavuza induru gusa imbere y'Imana murabona ni byiza. Ariko nshaka kuvuga n'umwe umwe mu migwi y'abagore basa neza cyane kurusha abandi nigeze kubona ijya mishatsi miremire n'abantu bava hariya kure mu ishyamba hariya mu ishyamba. Ariko sinibaza yuko nabonye umuntu n'umwe mu micungararo yasa n'ugezweho murazi icyo nshaka kuvuga hamwe n'ubwoko bwose bw'ibyo kwimonora n'ibindi. Yerekana nshobora kutemeranya nabo mu byo bisiga byose ariko aho atanye kandashobora kwemeranya nabo basa n'abakristo kubwanje. Kubw'ibyo umwami yandongoreye kuvuga ku cigwa kimwe ejo canke hirya y'ejo saa sita irindi rimwe gusa mwami kandi namba ishengero bamwe muri bo hariya ntabyo bari bazi nabikoze kubw'intumbero runaka nk'uko umwami yandongoreye kubikora. Uriya mugwi mutoya wari kura uranyerera mu bintu bimwe maze umwami aramfasha kubw'ibyo kugira ngo ndabikore rero byari ibintu bitangaje nyine natankeka. Urazi hari ibintu biba iyo udafise ijisho rya muye umuntu ushobora kubitahura urabona utegerezwa kwitega ivyo bintu. Narinjiye hanyuma uyu mwene data England ubwo ni nk'ubwa kabiri numvise umuntu aririmba neza nko mugeni ninjira mu cyumba yari ko araririmba ndagenda kandi ndavugana n'umwami nariyumviriye nti ibyo si byiza cyane. Ngene umwami ibihe byose murabona kugenda no kuvuga ibyo bisigura ko ari gufatanya kw'ibihe byose ni mwi shengero gusa ariko ahantu hose kugenda no kuvugana n'umwami. Kandi hariya twararavye ku ruhome rero hari karata ihomye ku gishusho gitoya ngaho ubwoko bw'ishusho umuntu yitwa George Todd na yancapiye sinzi impamvu uwo mugabo yari yabikoze nkumbure birashoboka gusa yavyiyumviriye hanyuma yaragicafye rero ni igishusho cy'umusozi kure mu ishyamba n'umugende utemba kandi ku rundi ruhande w'ubwo uwo mugende hahagaze imbyeyi y'inyemera n'umwana wayo zishinze amatwi yazo ziraba kurundi ruhande rw'umugende sinzi namba umushinga ntaye toda ari hano sindamuza ariko ndashaka kuvuga ibi umwami yaravuganye nanjye igihe narabishusho kandi nkumbure ntiyarabizige yayicapa muribuka inkuru yanje ntoya yerekeye inyemera urya muntu yaragiye kurasa no guhamagara kwiwe yemwe yari hajya n'umwana wayo gutyo hafi y'amazi y'ubugingo murabona mbega ubuhumekegwa kubona ijya imbyeyi y'inyemera n'umwana wayo biri hari rero nariyumviriye nti ego ku rundi ruhande hafi y'ibiti byama bitotahaye mfise nanje umubyeyi n'umwana wiwe hariya barindiriye hariya urakoze mwene data George Todd namba uwo muntu ari hano muri iki gitondo ubu ngiye kuzana ikigwa cy'ishure ryo kuyinga kenshi kintwara umwanya munini sinzi hariho ikintu kiguma kiza mu mutima kuvejo ubu nimba umwami ni ikigwa ndiko ndasaza kandi sinzi igihe zigaje hano ariko hari ikibazo gihambaye mu ishengero gituma abantu batumvikana n'ibyiyumviro bitandukanye gusa ni nka kurya icamwa bita pome kandi narigishije ubutumwa bucerekeye rero ndizeye nshikamye ko nshobora kubyerekana mu byanditswe ko zitazi pome murabona bizana uruzazane rwinshi gutyo nkumbure imbere yo kugenda dutegerezwa gusubira ubu i Arizona mu minsi 30 murabizi kandi gutyo namba imbere yuko ngenda umwami abishatse nipfuza gufata ibyanditswe ntimubishire ku mabande namba mubikoze ntimudandaze iyo bande ntimuyireke ngo isohoke nshaka gusigura ukuri nyako kukurongora no kwahukana ni ikibazo kandi aya ni amasaha ya nyuma aho amabanga yose y'imana azoheraherezwa kandi ejo igihe nagendagenda ku misozi nko mu gihe cyo guseruka kw'izuba mpumbu yera yasa n'umbwira ati fata ku mabandi ibyo kandi bigumye sinzi impamvu ariko ukuri nyako kukurongora no kwahukana bamwe muri bo bavuga bati abantu barashobora gusubira kurongora iyo bashoboye kurahira ko babaye mu busambanyi hanyuma abandi bavuga bati yemwe iyo bafatanye nabi kandi badashobora kubana ni byiza kuba mu mahoro ku isi gusumba kuba muri gihonomu ku isi ni ibyo bibazo byose bitandukanye kandi bamwe bararongora uko bigombeye hanyuma abandi bashaka kubasuka kw'amazi ahezagiye kwemeza ko bagarukanye uko bari ubwa mbere hanyuma bakavuga bati ntibigeze barongorwa kandi barabahezagira hanyuma bakabasubiza kuba abanywanyi b'ishengero bugira kandi hari ubwoko bwose bw'ubuzazane ariko namba hari uruzazane rwinshi nuko hari ukuri ahantu hanaka ndizera kandi bindabivuga nubashe cyane ndizera yuko umwami yabimpishuriye kandi ukuri kandi iyaba byoshitse mu mashengero ngero byobaciyemo ibice ibyo nkumbure byotegerejwe kuba ariko ni nopfuma ndeka abungere ndeke gusa abungere b'amashengero akaba aribo baronka ibande kandi reka bayivuze hanyuma rero bazoshobore kurongora uhereye aho no kubandanya ariko nashaka gusa kubifata mu ibande kugira ngo nerekane ukuri nyako kwavyo nizera yuko iki ari cyo gihe aho aya mabanga ategerezwa gushyitswa guheraherezwa yarabivuze ko nk'uko twabivuze mu bihe byose ku mabande nk'uko twashikirije ududushasharindwi n'ibihe ndwi by'ishengero none ubu duhanganye n'igihe cy'inzambandwi hanyuma inzabya kandi nkumbure bashobora gushyiraho igikorane cy'amahinga abiri no kubishyira hamwe byombi nashaka ko byofatwa ku ibande hanyuma rero hambavu y'ivyo ndiko ndagerageza bo kubisubiramwo no kubigira ibitatu by'ibihe by'ishengero ibitabundwi by'igihe cy'ishengero amabandi ndwi no kubikora uko turashobora kubikoresha nyene bizimbutse uko bishoboka ku buryo wari we wese yoshobora kubironka hanyuma umwami atevye maze ntarengana muzobona yuko ibintu navuze mu izina ry'umwami bizoshika kujya nyene vyavuzwe ntivyigeze binanigwa na rimwe kandi bimwe muri ivyo bitegerezwa gushika mu nyuma kandi nizige yuko umwami azo twemerera kubikora ubwo nyene tuzomenyesha abantu igihe kimwe kuko hariho benshi bakunda kuza kumviriza ibyo bintu kandi ibyo ndabikunda yaba cya muntu n'umwe avyizera canke abyumviriza byo mareriki guhagarara nganka avuga ikintu cyari cyo cyose kuri ibyo murabona no baye nkuterera umukate ku mazi no baye nka yaba cya muntu n'umwe yohavuya byizera rero byobaye nko guterera Margarita ingurube ariko hariyo ibihumbi n'ibihumbi by'abizera murabona abandi baguma kuri buri jambo ryose kandi twifuza ko hinjira benshi bashoboka uko bishoboka igihe tuzoba twiteguriye kugira ibi bikorane kandi kubw'icyubahiro cy'umwami kandi twizige yuko Imana izobiduha kandi sishaka kugira ibyo imbere yuko mumeke gwani Imana kubikora Imana ifite igihe cy'ikintu cyose murabona dutegerezwa kubandanya igenya ry'ingano zawe imbere ba bashize imashine yo kugenya hari imbere yuko zera utakaza igice kinini ya gusumba cingano zawe murabona kubyivye igihe ureke urukero ruzoba ruteguye kwinjizwa Imana izokwinjiza niho tuzoja kugenya ariko mpejeje igihe numva nihuta kujya nibaza ko nobishoboye mukanya gato munsi wose wejo sinashobora kubyikura mu ijoro ryose riheze nagiye mu tanda nk'isaha saa sita z'ijoro naronse amasaha atatu yo gusinzira ijoro ryahera no mu ijoro riheze sinashobora gusinzira naho biri uko ikintu kinaka cyavuze giti bifate ku ibande ukurongora n'ukwahukana murabona rero nda umwami abishatse namba bigumye ku mutima wanje kandi umwami anyeretse byinshi gusumba yemwe rero noshobora kubishira ku ibande murabona ariko mwibuke nivyo abakozi b'Imana gusa muze ariko kandi mwumvirize ariko ibando bwayo mureke murabona kubera isohoka ivuye mu makoraniro kandi bamwe bameze uku kandi bamwe bameze kuriya kandi baserura ibyumviro byabo bwite kandi nshaka bene data n'abakozi b'Imana kuyigira mu biro byabo hanyuma rero bayireke igenda ivuye hariya kuko niho babije je babi jejewe nibo nko kugenda maze nkayi yivugiriza umucamanza bamwe muri aba bakozi bo mu butungane yego murabico umwami yavuze kuri ibi ukurongora no kwahukana bari ibashe gusumba uko abantu babyiyumvira kandi bizokwinjira namwe neza hamwe n'uruvyaro rw'inzoka ikintu kimwe gusa kubandanya gusa nayo mabanga mwibuke mu minsi y'umumarayika w'indwi amabanga y'Imana yose yotegerejwe guherahezwa ivyo bintu bitazwi umwami yoshitsa rero gushika ubu rero mwibuke isaha imwe n'igice niho mutangura igikorane cyanyu ubu mwene data Neville namba afise ubutumwa bw'irijoro uvuge murabona ntibitwara nk'isaha cyangwa iminota 45 kandi ndajya gufata ku ibande ibisigaye ndakunda kumviriza mwene data Neville ndamukunda ni mwene data kandi niyumvira ko ari umwigisha mwiza umukozi w'Imana ugitangaza kandi ikintu kimwe cerekeye mwene data Neville nkunda igihe avuze ikintu na kimwe abaho nk'ivyo avuga ubu ico ni ikintu nyamukuru murazi ushobora kubaho nk'uko ubutumwa buvuga kurusha uko ubwigisha rero reka imbere yuko tu nishobora kuzingurura impapuro ariko Imana itegezwa kugurura inyigisho yo kuyinga nuko reka tumusabe kubikora. Data mu ijuru twebwe kubw'ukwizera aba muri kazoza ndiko ndaraba ubu kubw'ukwizera ikintu kiza mwami ku isi kizoshira hamwe abantu bawe igihe turaba amadini afise umukazo no kuba atandukanye cyane n'ibyo kuri gusugumira abantu hanze nk'uko byari muri Egiputa Farawo aje atazi Yosefu
a Pharaoh rising who knew not Joseph
nk'uko byari biri mu Budagi hamwe no gushika mu Burusiya hamwe n'Ubutaliyani. Abantu barashize ahabona ba Yosefu Hitler na Stalin Mussolini yanka Abayuda bategerejwe gusubira inyuma mu gihugu cyabo. Mana ufise uburyo bwinshi bwo gukora ibintu ubwo tudatahura kandi warabahase. Nta kuba mu Budagi baranyazwe ibintu byose kandi mu Butaliyani Uburusiya nta hantu ho kujya kandi bari kandi barasubijwe mu gihugu cyabo kugira ngo bashitse gusa ijambo. Yo ukuboko k'urukundo kw'Imana, ese ukuntu rimwe na rimwe iboneka nk'ibigayitse ukuntu abantu bamerewe nabi, ariko ko kugumana ukuboko kwa Yehova k'urukundo kurongora abana biwe batoya. Turagushimira mwami. Ubu ndasenga mwami nk'uko mbona umunsi idini ririko rirahinda abizera ribataramura ribabwira riti amazina yabo ategerezwa kuba mu bitabo canke babe bazimiye ntaco bahuriye ko n'uyu wundi mugwe. Ni gusukwa ko kurukundo kwa Yehova kubarongorera ku gitsi cy'ibigingo. Ndasenga mana ko umwe wese ndazi bazobikora kuko ari ijambo ryawe kandi ntirishobora kunanigwa, kandi dushobore kurongorerwa ku giti cy'ubugingo kugira ngo dushobore kwegukira igiti cy'ubugingo maze tubone ikiganza cy'Imana, kandi twebwe kubw'amaso y'ukwizera twitegereze kure ibi tutu tugenderamo uno munsi tubone igihugu cy'isezerano kiri imbere yacu. Uhezagira ijambo ryawe muri kino gitondo mwami, bivyanditswe bike hamwe n'ivyo nanditse hano. Reka mpemu yeraze hano nk'uko ndakwishikaniye ukebura ururimi hamwe n'ivyiyumviro bwenge, kandi ishengero rirashikanye amatwi y'ugutahura imitima yabo hamwe twese muri rusange kugira ngo uvugane natwe biciye mu ijambo, kuko ijambo ari ukuri. Ni izina ry'ijambo Yesu Kristo tubisavye, amen. Jesus Christ, we ask it. Amen. Ubu nimuzingurure Bibiliya zanyu mu gitabo cyo kuvayo, kandi ubu nshaka gusoma igice cy'ibyanditswe cyo mu kuvayo igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa cumi na kabiri. Ubu nimwumvirize mube magabo mu gihe dusoma kuva igice cya gatatu umurongo wa mbere gushika kuri cumi na kabiri. Icyo gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani, aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana i Horebu. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka cy'amahwa. Hanyuma we aritegereza abona icyo gisaka cyakamwe umuriro ariko nticatemuka. Mose arivuganya ati hinge nkirabe ndabe hajya kajya katabonetse menye igituma igisaka kitatemutse. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kukiraba, shaka gushimikira kuri ibi. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kukiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose, aritabati sabwe. Iramubwira ati reka kwegera hano kandi kuri nkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu hagaze arahera. Kandi ti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbadugane ndabakure muri ico gihugu mbajane mu gihugu ciza cyagutse gitemba amata n'ubuki, kibamwe Abanyakanani, Abaheti, Abamori, Abaferizi, Abahiwi, Abayebusi. Nuko none heraba ugutaka kw'Abisirayeli kwanshitseko, kandi nabonye agahahazo Abanyegiputa babahahaza. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo. The oppression wherein the
Egyptians have oppressed them. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh.
Murabona, reka nsubire nsome umurongo w'icumi. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure abantu banje b'Abisirayeli muri Egiputa. Mose yishura Imana ati, mbega ubona ndiki guhagarara kujya kwa Farawo no gukura Abisirayeli muri Egiputa? Iramwishura etirega nzoba ndi kumwe nawe, kandi iki nico kizokubera ikimenyamenya ko jewe nagutumye ni wamara gukura. Murantunga, ni wamara gukura ubwo bwoko muri Egiputa kuri uyu musozi nyene niho muzonsengera. Sinari nabitahuye ubwa mbere, ariko nari numva mpumekewe cyane na muhemu kino gitondo, kandi naciye ndabitahura ubwo nyene Imana irungika umukozi wayo gusubira iyo hanze. Iyo yahunze imuha ikimenyetso cy'umusozi. Sinari bwigere ndabitahura gushikaho. Iki kizobabera ikimenyetso cy'ibihe bidashira, murabona. Rero muri kino gitondo tugiye kuvuga ku cigwa cyo kuvayo kwa kabiri kw'ihanga ry'Imana canke guhamagarirwa gusohoka kw'abana b'Imana. Kuvayo bisigura gusohoka, guhamagarirwa gusohoka, gukurwa mu kintu. Kandi nshaka gukoresha ibyo nk'icigwa cyo kuvayo kwa kabiri kw'ihanga ry'Imana. Rero bagize ukuvayo kwinshi mu by'ukuri, ariko ndikuvuga ku gihe Imana yahamagaye ukuvayo gutandukana n'aho bari bari cyo gihe. Aha Imana iri kiritegurira gushitsa ijambo ryayo ry'ubumana ryasezeranijwe yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imyaka amajana yararenganye, ariko hamwe n'ibyo Imana ntiyigera yibagira isezerano ryayo. Mu mwanya mu gihe gikwiye Imana ibihe byose irashitsa isezerano ryayo. Bw'ibyo rero urashobora kugumana icyizere yuko icyo Imana yasezeranye muri Bibiliya igiye kugikora. Nta mpamvu gusa yo kugerageza kwiyumvira ibindi hanyuma uvuga uti, yemwe umuvugishwa yari nkumbure yari iheze canke ibyo ntibyoshika muri kino gihe, byagaragara nk'ibidashoboka kiriya gihe, nk'ibidashoboka kurusha uko bimeze ubu. Ariko Imana yarabikoze hamwe n'ibyo, kuko yasezeranye uko yobikoze. Hanyuma ukungene ibikora mu buryo buciye bugufi, namanutse numvise amaborogo ndibuka isezerano ryanje, kandi namanutse kurishitsa, kandi ngira ndakurungike ubikore. Nzobana nawe, mu by'ukuri nzobana nawe. Ukutigera, ukubaho kwanje kutigera kunanigwa, kuzobana nawe aho uzoja hose. Ntugire icyo utinya, murabona naje gucungura, ndazi neza yuko ubwenge bwa mwe mu butahuye ibyo. Murabona jewe ngira ndakurungike, uzana abantu banje mu kuvayo, bahamagare basohoke, kandi nzobana nawe. Rero ukuntu dushobora kuguma, ukuntu ukwizera gushobora gufata hano, murabona Imana igiye kubikora uko vyomera kose. Ibyo kwaduka byose cyangwa ibyo wari we wese yovuga, Imana igiye kubikora uko biri kose, kuko yasezeranye kubikora, kandi bikora mu buryo bwicishije bugufi, ku buryo birengera gutahura k'ubwenge bwize bugerageza kubyiyumvira ko buti bishoboka bite. Sinshatse kuvuga yuko umuntu ubu afise ubwenge bwiza bukarishe n'ubumenyi bwiza yuko uwo muntu atazobitahura. Ibyo ni byiza kandi by'igikundiro mu gihe atabikoreshwa mu kwiyumvira, ariko iyo kamere afise yo kwizera Imana, ni byiza ko byohinduka kubikwicisha bugufi ko kumviriza icyo Imana yavuze no kubyizera. kwizera kamere yiwe izomufasha muri ico gihe nitegereze ariko mu gihe umuntu agerageza kwimvira ati nibishoboka ijo kwibyo kumukwegera kure y'Imana rimwe na rimwe igihe cyose igihe agerageza kumviriza ibyo ubwenge bwiwe buri murabona namba dataura kandi bibiri kavuga ukuntu kinaka ca chabirije gusa na amen kireke gusa kirenganuko rero aho kwisunga bino byanditswe murashobora kubyandika muri kino kigwa cy'amiga y'abana ariko nashaka nkumbure namba mukeneye kubiraba ariko ubwa mbere ndafise byinshi ngaha mureke imbere yuko tumenyico uku kuvayo bisigura kandi ndaza kugereranya kuvayo kijya gihe no kuvayo kubu kandi murabe nimba bitagenda bibangabanganywe kimwe muri ivyo ni cy'umubiri kandi bya bintu nyene yakoze mu bintu bisanzwe ariko arabigereranya ubugira kandi abigereranya mu vyampwe mu kuvayo kwa mpwemu.
Marvelous to see the word of God. How anyone could
birahimbaye cyane kubona ijambo ry'Imana ni gute umuntu umwe ashobora kuvuga yuko ritahumekewe ibi byari nk'imyaka ishika 2008 heze murabizi kandi ukuntu yasezeranye n'icyo yakoze no kubishyira hariya kubw'akarorero ukuntu agira igitutu cikintu kinaka ngo gishingire nta ikintu nyacyo ndashigikira ibyo iri joro hagati y'ukwezi n'izuba umwami abishatse ariko ubwa mbere dutegereza gusubiramo itanguriro kugira ngo turabe impamvu bari hari epfo muri Egiputa kuki abantu b'Imana bari hanze ya kijya gihugu ariko inyuma ya byose Imana yarabasezeranye hanyuma nyene aho itanguriro ryari riri hamwe na Aburahamu Isaka na Yakobo muri Palestine Imana yabahaye cya gihugu hamivuga iti ngikiyo rero kuki abantu batari mu kibanza Imana yabahaye icyo nico kibazo cy'iki gihe kandi Imana yaduhaye Pentecote yaduhaye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yaduhaye muhemu era turongore kandi atuyobore yaduhaye igihugu kandi kuko turi hanze yacu kuko ishengero riri hanze yacu kuko ishengero rihambaye ry'abakristu no munsi ririko riraba ubugira kandi nk'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwariza na cya kintu nyene hari impamvu n'ibyo twese turazi yuko twamenagurise kandi tugeze habi kandi gihe kigoye cyane icyo icy'ubukristo bwigeze kubamwo n'uno munsi kandi turi ku isonga cyane hafi cyane y'urubanza ruhambaye ruteye ubwoba rugamije ishengero kandi mbere y'uko runo rubanza rushika Imana iriko irahamagara kuvayo nk'uko gusa yakoze ico gihe ivyaha vy'abamori byari byanengesereye rero ariko arahamagara ugusohoka kwa mpwemu ubu mureke dusubira inyuma akanya gatoya mu kugereranya hanyuma turabe bagiye muri Egiputa kubera ishari ry'umwe muri bene se icyo nicyo gituma Isirayeli yari muri Egiputa icyo gihe hanze y'igihugu mwibuke amasezerano y'Imana kwari kuguma gusa muri kijya gihugu ubu murashobora kubona icyo twari ko turavuga mu masengesho akanya gatoya kararenganye kuki Imana yakomanaje umutima wa Farawo kugira isubize abantu mu gihugu cy'isezerano imbere y'uko ibahezagira kugira izane Mesiya kuri bo kuki yategerezwa gukomanaza umutima wa Hitler kwa nk'abayuda mu gihe we atari umuyuda w'inkomoko yashobora gute gukora ibyo muri Stalin Mussolini murabona abantu batahumekewe nk'ihangaba Imana itegereza gufata ibintu bibabeshejeho amategeko y'igihugu kenshi kugira ngo amasezerano yayo ashike rero yategerezwa gukomantaza imitima yabo batwaza umukazo kugira ngo asubize abayuda mu gihugu cy'isezerano byategerezwa kuba uko Ubu tubona yuko kumanukepo Yosefu turazi inkuru ko tusubira inyuma mu itanguriro kandi dushobora gusa kubisoma kuko nacerewe gato ya gutangura kino cigwa kirekire cy'amiga y'abana kandi naza kugerageza kunyarutsa murabe ubu musome nimwa bishobora inkuru ya Yosefu yavutse inyuma ya bene wabo hafi yuwa nyuma ibyumviro bya mpemu biratahura iby'ubunyene yari umwana wa nyuma Benyamini niwe yari umwana wa nyuma ariko mu gucibwa itegereze Yosefu na Benyamini barabavukanye basangiye amaraso neza kandi abo babonye babiri barabavukanye Benyamini ntiyigeze amenyekana gushika huye na Yosefu kandi hejuru y'abandi bose Benyamini ahabwa imigabane ibiri y'ikintu cyose Yosefu atanga ni byiza cyane murabe ubu tubona ko hepfo hari abari
above the rest of them, Benjamin's given a double portion of everything that Joseph gave. All right. Notice now. We find that down there they were he was taken from his
yakuwe muri bene wabo kubera yari uwa mpemu yari umuntu ahambaye naho yari wicishije bugufi gusumba bose b'uwo mugwi umuto yagusumba bose kubw'uwo mugwi kandi baramwanka ta mpamvu ntibari bategerejwe kuba bamwanka bari bategerejwe kuba bamwubaha kubera nikuti bamwanka kubera yari umuvukanyi sibyo neza na neza bamwanka kubera ko Imana yakorana nawe gusumba uko yakorana n'abandi basigaye murabona yamuhaye ugutahura kwa mpwemu yashobora gusobanura indoto neza kandi yashobora kuvuga ibintu bigiye gushika bitaraba mu buryo butunganye neza na neza uko byari bimeze kandi ntiyafyina yabonye indoto y'ijya miganda yunama imbere y'imiganda yiwe kandi bene wabo rero baramushavuriye bavuze bati ndibaza rero wewe uwera mutoya yikumbagaza hasi mu yandi majambo tuzotegerezwa kunama imbere yawe umunsi umwe ariko niko byagenze murabona ni gute ibyo bigatanya bihambaye byigeze byunama imbere y'ujya muntu mutoya atacavuze yari hariya ariko barabikoze atankeka barabikoze basaba imbabazi ariko ntiyari bwaze mu nkomezi yamara murabona icyo gihe yari mu ishusho y'umwana yonyine kandi rero turabona mu gukora ibi yuko Yosefu yakuwe hagati muri bene wabo amadini maze arigendera murabona abavukanye ibiwe bose mu gihugu hanyuma rero haje ikintu gikomeye tubona ko Isirayeli igihe cyose baba mu kibanza cyabo bagereramwo kandi bakanahaguma rero icyo ni ikintu cyiza kuguma mu kibanza mu gihagarara ibyo ni byiza ariko kuyeho mwemu abatanguye ibintu no munsi baraza ahantu habo nico bari mu byiyumviro by'ubwenge bwa Bibiliya ariko na mwemu irimwo banse Yosefu baramwirukanye ntibashaka kugira ico babapfana navyo ni umugwi w'abera bikumbagaza hasi ntacyo dushaka gupfana navyo baramuciye baramugurishije ku isi bari hanze y'ugufatanya kwabo rero mu gukora ivyo bakuwe mu kibanza bajanywe muri Egiputa mu nyuma rero inkuru y'aba bavukanye bishari atankeka ni ikigereranyo gihambaye cy'uruhande rwa mpwemu guno munsi twese turabizi yuko ari ishari ryonyine ritari igera ni ishari rya kera ribi ry'umwanda murabona nta kindi atari ishari ryanduye igihe mubona bibiri yimwe na kumera na kamere k'Imana imwe yanditse Bibiliya yigaragaza ubwayo maze bakanye ibyo ta mpamvu ritagira gatosi yemwe si iri tagira gatosi nk'uko navuze ni ishari ryanduye witegereza Imana ikiza abagwayi zura abapfuye Imana imwe yabayeho mu minsi y'intumwa ubutumwa bwiza bumwe bwanditse kubw'uru rugendo rwa mpemu ni Imana imwe ikora cyo kimwe rero nta kindi bari atari ishari baraciwe kandi ntituzobigira hagati mu bantu bacu murabona bahunge biyumviriye bene data ko batazokwigera bakenera umuntu nk'uko rero kuki tuto mwikura ko gusa
is the same God that does the same thing, so there's nothing but jealousy has excommunicated and we'll not have it among our people. See? Run them off. They thought, the brethren, that they'd never have use for a man like that. So why not just get rid of him?
Ivyo nivyo ikintu kimwe cyashitse uno munsi biyumvira ko kubera amashengero yacu yacitsa y'ubwenge ko dufise igihugu igugu ry'abantu bambara neza gusumba abandi idini rinini ya gusumba yandi abakozi b'Imana beza gusumba abandi yuko tutakeneye muhemu yera nk'uko yari ameze hari ibyo baruzuye mu yandi majambo ibikogwa bivuga cyane gusumba amajambo ko amaseminari yabo ubwonko bwabo n'ugukoranira hamwe n'ukuvuga iki kintu barashoboye kurushiriza hamwe n'ibyiyumviro by'ubwenge bwabo gushira ishengero mu rutonde neza gusumba uko muhemu yera yoshobora kubikora ku bw'ibyo ntibakimukeneye ni ikintu kinaka tudakeneye uno munsi ivyo iminsi yavyo yararenganye none ivyo sivyo nyene ntidukeneye muhemu yera gukiza abagwaye ufise abaganga ntidukeneye muhemu yera kugira ngo tuvuge mu ndimi turi abantu bize kandi iyo mubikoze mukura neza na neza mu mubiri wawe akagozi ku butabazi. Yesu yabwiye abo bayuda mu gihe cy'iwati ntimwasomye yuko ibuye ryanswe ari ryo rigumye imfuruka ku nyubako yose yaciwe ko none murabona icyo nshaka kuvuga ndazi neza yuko mushobora kubifata yuko impamvu yabyo rero ni uko biyumvira yuko batokwigeze babikenera ntidukeneye abavuga mu ndimi ntidukeneye abasobanura indimi ntidukeneye yuko abahanuzi bo mu isezerano rya kera badushyira ku rutonde ku bwa muhemu yera turabitahura murabona bafashe integuro yashyizweho n'umuntu kugira ngo ifate ikibanza cya mpwemu yera ku bw'ibyo hariho abantu batoranijwe bafise amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama bo ntibashobora kujyana n'ibyo bafise ibyiyumviro bya mpwemu kandi ku bw'ibyo ntibashobora kujyana n'ibyo ntibashobora kwihanganira n'abo base n'abo ba nyina boba barabaye mu idini ritunganije iryo ari ryo ryose iyo ishengero rikoze rikora nkumbure ntiryo bivuga hejuru yo oya ntibazobivugira hejuru ariko ibikorwa byabo birabyemeza ngira ijambo kandi mpwemu yera arabyemeza muri bo yashoboye kubakoraniriza hamwe yuko agikize abagwayi kandi azura abapfuye kandi avuga mu ndimi kandi asenda amadayimoni rero bivana ikiribwina mu muntu nk'uko umufasoni Argan Bright hariya nariko ndabyumvira ubuheruka yari yicaye hariya ku nzira akati ibyatsi igihe yariko arakati gazo naciye hafi yaho ku ruhande rw'uwe neza ntiyaranzi maze ndamureka arabandanya gusa nariko nditegura rero murabe mpwemu yera mu gikorwa ciwe gihambaye ishengero ryumva yuko ridakeneye muhemu yera amashengero azobabwira ibyo kandi abo bantu bashobora guhaguruka bakabaha ikiganiro cy'iby'ubwenge cyane ku buryo boshobora guhakwa gutuma mubyizera rero reka duhagarare ngaha akanya gato ya mbega Yesu ntiyavuze yuko byombi byobaye byegereye rwose ku buryo byozimije n'abaturanijwe yaba byashoboka ibiganiro by'ubwenge byobaye bisosa rwose ku buryo byohenza abantu ni ubutumwa bwiza ni abantu bashobora gufata iryo jambo mu buryo bunaka ku buryo yoshobora guhakwa gutuma umuntu w'umunyabwenge namba wizigira gusa iby'ubwenge byabo buciriye ku iteka muhemu yera maze bagafata inzira y'umuntu turabibona Rero ni nk'ibyo nyene biyumvira kuri Yosefu kandi baramwikuye kandi yo hariya muri Egiputa yo ingene dushobora kuyumvira ingene noshobora kumara amasaha woshobora kuguma ngaha imyaka itatu kandi ntiwigeze uva kuri kijya kigumuro umurango n'ijoro kandi ukaguma utoro rutubuye twagaciro twa mpwemu yeri byumviro bya mpwemu bishobora kuraba hariya muri Egiputa ukabona rijya hamwa ryaduka bishobora kubona Yosefu ajyanwa kugira ngo iryo hamwa rishobore kwaduka hanyuma rero bikabona Imana n'ikurudumu ryayo hagati y'amakurudumu ibintu byose bigenda nyene mu buryo butunganye kubona Potifari yanka Yosefu kubona kijya kinyoma kivuzwe no kubona Yosefu mwibohero n'ubwanwa bwiwe bwakuze yaraciwe na benese ariko rero ubwo nyene Imana yarashitse murabona ingene dushobora kubona iyo kurudumu mu makurudumu rigenda umugambi w'Imana uhambaye ushitse ibintu byose kuri uku kuvayo kuri iki gihe aho yuhamagaye ihanga ryayo ngo risubire mu gihugu bugira kandi risubire mu kibanza ahantu habo aho yoshobora kubahezagira no gushyira hagati yabo umwe yasezeranye yuko yoshize hagati yabo bategerezwa kuba bari mu gihugu cyabo mwibuke bategerezwa kuva mu gihugu barimwo no kwinjira mu gihugu cy'isezerano mbere y'uko Mesiya yasezeranwe wabo ashobora kuza. Mishengero bitegerezwa gukora nk'icyo kintu kuva muri uwo mugwi w'abahakanyi no kwinjira hariya mu isezerano imbere y'uko Mesiya ashobora no kwigaragaza imbere yabyo murabibona ubuzima bwa Mesiya bugaragajwe butegura ishengero umugeni umugore arongowe n'umugabo kandi atemeranya nawe byoba ikintu cy'uruzazana igihe cyose ariko iyo umugabo n'umugore wiwe umugenzi wiwe umukunzi wiwe iyo bari mu mwumvikano utunganye nk'ubugingo bumwe n'inama imwe kuko bagiye kuzoba umubiri umwe rero iyi shengero rishobora kuba mu mwumvikano n'Imana rwose gushikaho kugaragazwa k'umukwe kugaragarira mu mugeni kuko bagiye kuzoba umwe yo mbega icigwa gihambaye ni byiza.
Oh, what a great lesson. All right. Now remember,
ubu mwibuke umuntu wo muri mpwemu atoribi ashobora kubona ikigereranyo n'ikitari kigereranyo hanyuma gitore byongeye gusa dushobora kumara amasaha raba ibiriko biraba kandi kubera iki twarindiriye iyo myaka yose kuva iki gihe hari amazi mu bugaragwa murazi Bibiliya ivuga ko ishengero ryari ryahungiye mu bugaragwa aho ryagaburirwa buri gihe kubera iki ibyo byose byashitse ko twebwe murabona biracara amakurudumu y'Imana hagati mu makurudumu kubera iki Imana itakoze ibyo haraciye igihe aho abagabo n'abagore bicara bafise amakaramu y'ibiti kandi bagerageza guhura gusa umwanya nk'uko umucamanza Lutford n'abandi benshi muri bo ko Yesu yari kuza mu mwaka w'1914 kandi umubyeyi Shipton hari kare kurushaho n'ibindi bindi bihe byose kandi murabona igihe muja kuri ibi kubyo bagerageje gutahuzwa n'ibyanditswe murabona bononye byose birarenge biranyegejwe nta nkeka biranyegejwe kandi gute ibyanditswe byo kwigwanya ubwavyo igihe yose yavuze ati nta muntu azi umunuta canke isaha murabona bafata gusa gace k'ibyanditswe hanyuma bakagagumako mutegerezwa gufata ikintu cyose rero asanga Imana iri muri ibyo rero Imana izogaragaza ko ibyo ari ukuri kukugira indwara kuva ku Mana nimba atari ukuri rero si ukuri Imana ntacyo yokora kuri ibyo ariko iyo ibigaragaje ko ari ukuri rero ukuri gusa nk'uko Yesu Imana yavuze iti nimba muri mwebwe hari uvugishwa canke wa mwemu nzomuvugisha kandi iyo avuze bishitse rero nimwumvirize nivyo ariko namba ubuvugishwa bwiwe ari kinyoma rero Imana nishobora kubika inyoma nigira itanguriro niherezo ninanigwa gena ubushobozi bwose kandi nishobora kuyenda kubw'ibyo namba umuntu ariko aravuga rero bigaragaza uwo muntu namba yavuze amajambo yiwe bwita azotsindwa ariko namba yavuze amajambo y'Imana ntazoshobora gutsindwa kuko ni Imana ivuze rero uguhumekerwa kwiwe kuva ku Mana kandi kuja gutegerezwa kuba ukuri nuko Imana yavuze ko bobimenya nuko ingene mu isezerano rya kera yavuze iti nibatavuga bijanye n'ibyagezwe n'abahanuzi ni kubera atabugingo namba buri muri bo nta muco muri bo nibyo bategerezwa kuvuga n'ibijanye n'ibyagezwe n'abahanuzi kandi ubuvugisho canke ikintu cyose gitegerezwa kujana n'ijambo bitabaye uko n'ubuhumvyi murabona ubu tubona ko ivyo byose byashitse kubera kurindira imivyuro abamethodiste abaruteriano ababatisti abakampetisti n'abandi bose batandukanye bararonse imivyuro abanazariya abapilgrim holiness abapentekote bose bararonse imivyuro ihambaye ariko ukuva yo guhambaye ntikwabaye kubera iki Imana yari yabwiye Aburahamu ko izomugumiza mu gihugu neza rero ariko ukugabitanya kwa Amori ntikwari bwuzure kandi Imana yararindiriye yihanganye abo bantu bashaka gutahura barashobora kubona ibyanditswe bije neza mu kintu kinaka bije neza mu kintu kinaka bavuga bati nguyu umunsi ngiki gihe ariko barabuze gutahura ko ukugabitanya kwa Amori kutaruzura bategerezwa kuba muri Egiputa imyaka 400 hanyuma bagasohoka ariko mu by'ukuri bahamaze imyaka 440 kubera abansi muhanuzi bategerezwe kubabara kandi yindi myaka 40 hariya mu bugaragwa imbere y'uko Imana ihabasohora Mose yamaze mu bugaragwa imyaka 40 imbere yo gusubira kuja kubarokora murabona imyaka 40 yari yongereko yaraheze kuko bari banse ubutumwa rero imyaka 40 bijanye n'igice cy'Imana yoba nk'umunota umwe n'igice bijanye n'igice cyacu uko hari itandukaniro imyaka 1000 n'umunsi umwe gusa murabona ntiyo shobora n'umunota bigoranye mumenye ibyo neza ubu turacerewe kubera iki Imana yari ihanganye ararindiriye yari iweje yararetse abaruteriano binjira mu muvyuro hanyuma bagiridini yaretse abamethodiste binjira mu muvyuro bagiridini yaretse John Smith ishengero batisti n'umuvyuro uhambaye bagize idini yararetse abapentekote n'ugusubizwa kw'ingabire bagize idini gushikaho kugabitanya gushika by'ukuri kukuzuzwa rero Imana iraruha hanyuma hariya ukuvayo kurashika kandi turabibona ko abantu ubwabo bashobora kubona inyuma mu gihe ko icyo kintu kivumwe bafata umuzingo n'umwambaro mwiza w'abanyababuloni ubugira kandi ico nico kintu kivumwe hagati mu bantu igihe umuntu agerageza kwinjizwa ibyiyumviro byiwe bwite ku kintu itegerezwa kugumana n'iryo jambo ivyo ni ibyagezwe by'Imana byari kudakora ku kintu na kimwe muri kijya gisagara cavumwe ntimugikore ko mukireke kandi akani yiyumviriye ko yashobora gufata umuzingo w'inzahabu no kubaho neza nk'abandi bo mu isi n'umwambaro mwiza w'abanyababuloni yo kubera bo kwa akani mu nsago murabona ariko icyo kintu kiravumwe kandi kibandanya kivumwe cyari kivumwe kuva mu nama y'Inikaya hari Inikaya Roma cyaravumwe ibihe byose kuva icyo gihe ariko Imana yararetse ibigabitanyo biranengesera gushikaho igihe cy'Abamori kizoba kiri hafi gushitswa kandi ubu uwari we wese afise ugutahura kwa mwemu mwibuke guma mvuga ugutahura kwa mwemu mushobora kubona ko ibigabitanyo by'iki gihugu byuzuye cyari ishingiye amadini kirongera kirayashinga ubugira kandi rero ubu cyaragize urunani kandi cyifatanije n'ikintu cyose kinaka ibigabitanyo biruzuye ni igihe cyo kuvayo ni igihe cyo guhamagarirwa gusohoka cyo kujya mu gihugu cy'isezerano. Si isezerano, ni ikindi gihugu gusa cyo kujyamo, ariko muhira inganji y'imyaka 1000 igihe cyo guhamagarirwa gusohoka bigabitanye by'iki gihugu. Gikubita ubugira kandi rijoro umwami abishatse, birarengesereye gifise umwanda. Uvuga uti mwene data Branham igihugu bayemo, ego mugenza atanki kuvuga uti nk'umwene gihugu wa Leta Zunze Ubumwe. Ntiwotegerejwe kuvuga ibyo. Rero Eliya ntiyari gutegerezwa guhamagarira umuvumo kuri Isirayeli, kandi nawe yari umwisirayeli icyo gihe. Abandi bahanuzi ntibokwigeze kuba baravumye kijya gihugu cyo barimo nk'abisirayeli, ariko baravuze gusa si ibyumviro byabo bwite, ariko ijambo ry'Uhoraho murabona bivana naho uvoma guhumekerwa kwawe, bivana n'ukungere bije namba binyuranye n'ijambo. Bireke kandi ndasaba uwo ari we wese kwemeza uko ivyo binyuranye n'ijambo. Mbega Bibiliya ntiyabivuze mu byahishuro Yohana 13? Aho niho iki gihugu kigaragarira. Iki gihugu gifise igitegiri 13. Igihugu cy'umugore ni umugore muri Bibiliya. Umugore ari ku giceri cyacu. Ni igihugu cy'umugore, niho ukubona ko abagore gutagura gutangurira, niho guherera. Ukubora kwatanguriye muri Edeni mu kutizera ijambo ry'Imana. Aho niho hatanguye kuberagugwa abagore n'abavugabutumwa n'ikintu cyose kindi. Umwanda wo mu isi uzuvuye neza muri Hollywood, igihugu kibi gusumba ibindi byo mu isi, ukwahukana kurushirije ibindi bihugu byo ku isi byose bigiye hamwe. Murabona kuki muzobibona umwe muri iyi minsi umwami abishatse, muzobona impamvu iki kintu kivumwe. Murashobora kubona ubuhumyi bw'ibi bintu byo kwahukana Satani yakwegeye ku maso y'abantu. Turi mu gihe giteye ubwoba. Iherezo ryacu riri hafi. Ubundi baza baraboze gushika ku musokoro. Kigaragara mu byahishuro Yohana 13:13. Kandi mwibuke kizuka nk'umwagazi w'intama umwidegembyo w'ubusenga. Ariko rero kironga ubushobozi buvuye kuri cya gikoko igishushanyo cyacyo, kandi avuga afise ububasha, kandi yakoze ibintu bimwe biboze igikoko cyakoze imbere yiwe. Rero mbwira ko bitavugishijwe kuri iki gihugu uko abamori bameze. Bari hafi neza kwera kuko baramaze gukorera muri ico. Kandi n'umupapa wacu mushasha n'intumbero yiwe nyamukuru ni ugufatanya bene data hamwe, kandi kujisho risanzwe ni ikintu cyo gukora. Ariko mu maso y'Imana binyuranye na muhemu yera, ntidushobora kwivanga n'ibyo. Kandi buri shengero rizohamagagwa muri uko kwiyunga. Soka muri ico kintu n'ingoga, kuko ushobora uzofata ikimenyetso cya cya gikoko utazi icyo uri kurakora kivemwo. Ndizigiye ko ubwenge bwa muhemu bushobora kubifata. Ndazi neza ko mwabifashe, ariko ndibaza hariya hanze uko bimeze kose. Ushobora kugendera igihugu cyose, ushobora kukirungikira amabande. Imana izoronka uburyo bunaka bwo gukura kijya kiyumviro hariya aho rujya rubuto rwatewe. Nibyo kandi ubwo nyine umuco urarasiye ruragiye rufata ubuzima. Nka wa mugore muto ya kwiriba yavuze ati ngibyo yarabufashe. Ni muve muri ico kintu caravumwe mbwiraho kimwe caguye maze kirahaguruka. Ubugira kandi mbwira kimwe cashoboye guhaguruka mu gihe gitaguye. Kubw'ivyo ushobora kubona ko ico kintu ari kinyoma. Ni vyiza ibigabitanyo ntivyari bwuzure by'abamori. Rero bategereje guteba maze bakarindira imbere y'uruvya y'ukuvayo. Ariko igihe abamori ibigabitanyo byabo byuzura, rero haje ukuvayo kwa muhemu canke ukuvayo gusanzwe kugira kurongo abantu kugihugu gisanzwe. Aho umumori asanzwe yabaye ubwa mbere yahita igihugu ciwe. Kandi ibigabitanyo by'idini by'abamori biyise ubwayishengero mu gihe kirekire, kugeza aho ibigabitanyo byabo bihakwa kuzura. Haza ukuvayo aho Imana izokwerekana uwo ari we wese ayishengero ubwayo. Umugeni wa Yesu Kristo azosohogwa hanze maze yinjiye mu gihugu yasezeranijwe kwa data. Hari amazu menshi muri kino kibanza, ntutegerezwa kujya hariya maze ugwane nk'uko bagize. yateguwe uru rusago rwo kwisi tubayemwo nigwarangira turafise urutuwindiriye kugira hondi abe ariho muba ukuvaye guhambaye kuri hafi nimwitegereze uko Imana yakoze muri uko kuvayo ico imyiteguro yagize maze mwige akanya gato yagusa hanyuma mwitegereze uno munsi ni byiza mwitegereze imbere yuko kuvayo haje Farao atarazi Yosefu murabona Farao atarazi Yosefu atarazi Yosefu Yosefu yagereranywa niki umugabane wa mpemu muri kuno kuvayo kwa mpemu hibonekeje ubu turi mu mwidegembyo urya mugore yagaburigugiye kinake gihe kigice ariko amaherezo haji yo canke Farao yatwaza umukazo ntiyarazi umwidegembyo gusenga abashyira hamwe ntimubireke bibacike habaye igihe aho Farao yategerezwa kuza ubwa mbere kandi amadini yabaye mu gihe gihambaye yabayeho nk'ishami ry'ingurukizi ku muzabibu kuri w'ubukristo ariko uracyama ivyamwa byawo by'ukuri abagore bambaye batiyikwije abagabo abanyabwenge hanyuma bagahakana ubushobozi bwa mpwemu ariko ribaho ku izina ry'ishengero rya Kristo umuzabibu ngurukizi ariko umurimyi ariko araza ubu kurandura uyo muzabibu nk'uko yavuze ko yobikoze ayatama yose ivyamwa arakatwa agatabwa mu muriro maze agaherengetera ni ikintu giteye ubwoba kuvuga ariko ukuri rimwe na rimwe kurateye ubwoba nk'uko nababwiye ukuntu Imana yicishije abana bayo mu mazi ibwina no mu byondo by'umusenyi n'ibindi yabikoze muri ubwo buryo mwibuke inkono itegerezwa kumenwa ikaba bunywenyu imiganda ubumanyu butoya kubwa isubire gukogwa no kubumbwa kandi ibonekana nk'ikintu kibi kuyimena ariko gitegezwa gukogwa uko kugira iyo nkono isubire gukura ubugira kandi nkono canke ikindi kintu uba uriko urakora hariho Farao atarazi Yosefu kandi yo yari intango ryari itanguro ry'ukuvayo kandi gico kintu cyatangura kubaho munsi y'inkomezi za politike gitangura kubaho Imana yatanguye kwitegura ibigabitanyo by'abamori byari byuzuye igihe yari yasezeranye Aburahamu cyari gishitse kandi igihe cy'ukubohoka cyari hafi hanyuma Imana yamenye ko Farao aza utarazi Yosefu hanyuma Ramesesi aravuka hanyuma nezi inyuma ya Sete haje Ramesesi yari utari hazi imigisha ya Yosefu kandi ntiyarazi uruhande rwa mpwemu ubwo rwari yari gusa ukunda politike ko yashobora gufata Etiyopiya n'ibindi bihugu byose munsi y'ubushobozi bwa gisirikare kandi ibyo yarazi yari inkomezi za gisirikare
that he could take Ethiopia and all the rest of the countries under military might. And that's all he knew was the military might.
Kandi ndibaza hamwe hobaye umuntu n'umwe ari muri mwebwe yoshoboye kubona ibiriko biraba ubu turiko turaronka Farao atazi ubwigenge bwo gusenga igihe umukuru w'igihugu cyacu yinjiye ibiro byiwe ntiyarahiye ibyo yuko yizera ubwigenge bwo gusenga niki kubyerekeye ujya munsi ubaho twagize ikibazo cy'amacakubiri hariya n'ubumanuko igihe uyu muburamatari wa Alabama no kwivye kuvugana n'uwo mukozi w'imana wo Martin Luther King ni gute umuntu yoba umurongozi hanyuma akarongorera abantu biwe mu kamashu k'urupfu hamwe abo bantu bo bayinyagano nomanutse hariya nka kuri koti yanjye ngira imyiyerekano ku bw'abo bantu bo sinyagano ni abanyagihugu b'igihugu ico kibazo cyo kujya ku ishuri abo bantu nimba bafise imiti migumye bakaba batazi ibyo bintu ushobora gutwara mu bantu ibintu bya mpwemu ari by'imyirekano hariya hamwe n'inkomezi za politike bategerezwa kuvyemera bavuka ubugira kabiri hanyuma bazobona ibi bintu. Ariko uyu muntu nambaye nashoboye kuvugana nawe gusa ayobera abo bantu bagaciro munsi y'izina gishengero mu kamashu kurupfu ahagiye kwica ibihumbi n'ibihumbagiza byabo barafata gusa iby'umubiri. Uyu mugabo uyu mwene data umwirabure igihe uko guhangana kwinjiye muri Louisiana niho nari ndi icyo gihe. Igihe hari umukozi w'Imana w'umwirabure mwene data mukundu wa mutama yahagaze hariya hanyuma aravuga abaza abasoda ati ndashobora kuvugana nabo n'ubwoko bwanje. Hanyuma uyu mukozi w'Imana w'umutama yahagaze hariya ati nshaka kuvuga iki gitondo sinari bwigere ntego isoni n'ibaragira ukuba rwanje. Umuremyi wanje niwe yambumvye uko ndi. Uko niko ashaka ko aguma, uko niko ashaka umuntu wese ko aguma, akora amashugwe yera n'amashugwe y'ubururu n'amabara yose n'amashugwe ntibyavangatiranye nimuyavange n'ibindi mubamukoze igihucane na kamere. Yavuze ati sinigeze ntego isoni n'ibara ry'urukoba rwanje gushika muri iki gitondo. Yavuze ati igihe mbonye ukuboko kwanje ubwoko bwanje buhagarara no gukora ibintu bari ko bakora ubu. Yavuze ati bituma maramara ku bwabo niyumviriye ni Imana iheza Grigojwi. Yavuze ati mugiye gusa guteza imigumu uko. Yavuze ati nimwitegereze amashure nga hamwe twobaye tudafise amashure ati byobaye ibindi ariko nibande bafise amashure meza nga muri Louisiana ati reka dufate karorero kigisagara cyacu Shreveport ati hari ishure ry'abazungu hariya ni ishure rishaje batwubakiye irindi nta gikoresho na kimwe bafise umuntu akinishirizwamo abana dufise ikibuga cyuzuye kandi ruhande yacu batwubakiye ubwogerero bunini yakurusha muri marimari ku bw'ababa n'abacu kandi dufise abigisha beza bushobora kuboneka ati kuki mushaka kujya hari igihe tudafise ha heza ngaha ni iye ngorane muvise niko. Yavuze hanyuma abo bantu babuze bati bashize ijwi hejuru ngaho rero murabona ugusigwa kutariko. Abo bantu bari abaja ni bene data n'abashiki banje hamwe bo bayi ari inyagano no vuze nireka gusa tuyunge hamwe nabo hanyuma tumanuke mwibarabara hanyuma twihakane ico kintu bose abaja ni abene gihugu bafise uburenganzira bumwe kumwe wese afise ni gusa ugwi ugusigwa kuva ikuzimu kugira gukwegere imiliyoni zabo mu kwicwa batanguje imigumuko mu by'ukuri. Sivyo nivyo abagabo n'abagore bafise uburenganzira bwabo bwite bene data babirabure n'abayapani babu muhondo abera ku rukoba abirabure n'ibindi byose bari nta kibatandukanya mwibara ry'urukoba ku mana. Twese dukomoka ku muntu umwe Adam ariko nindi mana yadutandukanije ikaduha amabara y'urukoba atandukanye. Nimureke tugumu uko nyene hamwe nobaye uw'umuhondo noshimye kuguma ndi umuyapani cyanke umushinwa ndi umwirabure noshimye kuguma uko Imana yambumvye uko nyene. Vyukuri hari byinshi kubijanye n'abirabure ibyo abazungu bategerezwa kuronka ni bavise uruhagarara ni abampwemu cyane hari ibintu ibihumbi kuri bo ivyo umuzungu adashobora no gukora ko Imana yabaremye uko. Ninde yari gusumba kuri kuririmba ikorari y'abirabure usanga hehe amajwi narababonye bavuye mu gihugu mu bihugu hari inyuma ntibari bazi ukuboko kwibo bamfu n'ukwiburyo amoko 33 canke 40 yabo atandukanye kandi baririmba ahantu umwigisha yahagaze hari yavuga ati sinshobora kubikora ko yamenye yamenyereje amakorari imyaka myinshi rimwe ryari kuba iryo hejuru no hasi n'ikintu cyose. Yavuze ati umbirizi ibyo neza gusa no mu ndimi zitandukanye bahawe impano ariko murabona ibi bintu byose bitegerezwa gushika byose kubera umunyepolitiki umwe uwo mwebwe abantu mwatoye na za mashini zanyu z'ibinyoma. Kandi ujya wundi munsi ge wa buramatari yahagaze hajya arahira hanyuma aratogwa n'abantu hanyuma ikibazo cyo gukumirwa ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro ni uko buri leta ishobora kugira icyiyumviro cyayo bwite kuri ibyo ntiyabiravye ariko yasomye ibwirizwa shingiro ati ubu ishure rishyigikiye gukumirwa afite ishure hariya kandi gusa abana babiri birabura bashaka kujya muri iryo shure igihe baronse ishure ryisumbuye ry'iwabo ariko yahagaze hanyuma avuga ati iki mbega yasomye ibwirizwa shingiro rero igihe hageze kuri bano bantu twahagaze ngata Yosefu ubwigenge bakuyemo ayo majwi y'abirabure kandi batazi yuko ari umugabane w'abarepublikani wabahaye umwidegembyo bwa mbere bagurisha ubusamuragwa bwabo ku kintu nk'ico kibajyana mu mutego w'urupfu kwereka yuko ikintu nk'ico kugira kibarongorere mu nteguro y'urupfu mu kwerekana yuko integuro yose yashyizweho n'umuntu itegerezwa kunanigwa neza cyane kandi umushingantahe Kennedy yagize ico gisoda abenegihugu hanyuma arungika abo bagabo imbere mu maso yabase bahagaze hariya munsi y'ibwirizwa nshingiro byo byahunyanze ibwirizwa nshingiro ubugira kandi yavuze ati ntituzogwana oya mugenzi hanyuma avuga ati nizigira yuko igihugu gishobora gutahura yuko tutakibaye munsi ya demokarasi ariko munsi y'igisoda gitwaze umukazo murazi ujya mwibutsa igihe kimwe umudemokrate wo mu bumanuko igihe cyose sinzi ubu by'ukuri umuntu azogira ubwenge bukwiye kugira ngo babone ikintu kinaka murabona reka abo bantu b'agaciro ntimubikire hariya nta wa muntu yarashwe ujya muvukanye mu murongo rindi joro n'inkoho kandi abana biwe batoya n'umugore mu nzu si ndabo uwo ari we wese uko ni ukwishyira hasi kandi guto ego mugenzi nshaka kuba umucamanza kuri urwo rubanza igihe kimwe yarashwe ujya mugabo atahamuhira ku mugore wiwe n'abana ni umunyagihugu afise uburenganzira bwo guhagararira ico yiyumvira umuntu mwiza ifoto mu kinyamakuru Life wa muhungu mutoya arirera se kandi umurobere hariya yamurashe mu murongo ya mwibundiye ico nico muronka igihe mwanse Kristo uko n'ukuri aho niho igihugu cyose kigeze hose muri politike nisoni nk'uko ariko ico nico twashatse twabigaragaje muri ano matora umuhungu wanje mutoya yambwiye kino gitondo data aba papa bakavantari igihe baje ngaha bose bari muri rino dini rinaka gishengero aho bose yavuze ati bati bari bafise amakoti maniniya navuze ni oya mukunzi baza ngaha kubera ukwidegembya ko gusenga iyo niyo mpamvu baje ngaha kugira ngo bave mu bintu nk'ibyo murabona aho bigeze byerekana ko yuko ubwo bwami bwose butegerezwa kugwa ntegerezwa kunyarutsa ikintu kimwe ndasaba ko mwene data Martin Luther King atankeka yikangura vuba akunda abantu biwe nta gukekeranya ariko namba yahejeje kubona neza aho guhumekerwa kwiwe kuri byo kumarira iki namba waragiye ku ishuri miliyoni muri mwebwe barambaraye hariya bapfuye ntibyoshobora gusa kuja ku ishuri cyo kimwe gusa ubu kubera inzara iyo biba byari nk'iby'ikintu kinaka kindi abayobaza abaja umuntu yoba umumaratiri wo gutanga ubuzima bwiwe kubw'iyo mpamvu impamvu ibikwiye kandi ivyo vyoba impamvu ikwiye ariko kuko ku ishure gusa sindabibona murabona sinibaza ko mpwemu yera yemeranya nawe na gatoya kuri ivyo byatumye abantu bose bagira uruhagarara mu rundi rw'ibintu bitagira kamaro murabona nyene nk'uko Hitler yakoze hariya mu Budagi yabarongoreye neza mu mutego w'urupfu abo Badagi b'igiciro kandi babatwaye ari imiliyaridi canke imiliyoni bagerekeranye hariya umwe hejuru y'uwundi kandi ibyo neza na neza nicyo kimwe kandi mwibuke ndi kwibande muzobibona hanyuma nkumbure naramaze kugenda ibyo nibyo neza na neza bigiye gushika abo bantu b'igiciro bazopfira hepfo hariya nkaba nk'abasazi hatangura umugumu ko bomi abazungu n'abirabure bazosubira kugwana maze bapfe nk'amasazi none uronk'iki vyose biheze umugwi w'abantu bapfuye ariko hariya hagarutse farao atamenye Yosefu co kimwe no munsi umuntu yarahagurutse maze afata indahiro mu kirimba c'umukuru w'igihugu atazo rahira ku ndahiro yiwe atazofata indahiro yiwe yuko atize kwidegembya kugusenga mbega uyu mupapa mushasha avuga iki umwe ibintu bine afise kimwe muri vyo ni gufatanya abaporoti n'abakatolika hamwe kandi ku muntu yizi uwo ari we wese ico nico kintu co gukora ariko bijanye na bibiliya ni ikintu kibi co gukora kandi bibiliya yavuze ko wobikora reka tuje kure gatoya muri ico gihe Ramses muri Egiputa yariko arakura inkomezi ziwe ziriko zirakura umuntu asanzwe Ramses yariko arakura umuntu asanzwe Antikristo ariko arakura ubu biciye muri politiki yamaze gushika mu ngoro y'umukuru w'igihugu mu gusenga yatumye abantu bose ataco bibanga gushikaho ubu bagwa neza kubera ibyo kandi abarongozi b'amadini nka buri shengero riri mu gihugu byamaze kujya mu ihuriro ry'amashengero Ramesesi ariko arakura kandi bariko barishyira hamwe bose kandi ibyo nibyo bazogira none bikora iki bikora inkomezi igikoko neza nk'icya mbere hanyuma hariho uguhamwa kuza kuri abo bose batazokwishyira hamwe nacyo n'ugusugerezwa igihe kizoba carenze rero wamaze gufata ikimenyetso ntuvuga uti nzobikora icyo gihe byoba byiza ubikoze ubu Ramses yariko arakura ariko mwibuke mu gihe Ramses yariko arakurira mu nkomezi muri Egiputa Imana yari ifise Mose mu bugaragwa yariko arakura nawe Ramses yari afise uburyo bwo gukora bwa politike Imana yari ifise uburyo bwo gukora bwa mpemu munsi y'ubuhanuzi yiteguriye kumanuka kuvugana n'abantu byose biriko birasubira kuja hejuru hazoba uguhangana umunsi umwe igihe nikiri kure aho hazobera uguhangana nk'uko iby'umubiri nk'uko ibyanditswe bivuga iby'umubiri ni ikigereranyo cy'ibya mpemu ushobora kubihunga nivyo biri imbere y'amaso yanyu neza n'ukuri rabishengera ubu rirahamagara rifata ubutware mwemu yera amanuka na amanuka amabanga y'Imana ahishugwa kandi ashigwa ku rutonde murabona kandi hanyene yamaze gushika mu kirimba cy'umukuru w'igihugu n'ishengero yishira hamwe amen atari idini riva mu buja bw'ibigabitanyo kure y'abamori ihangagide kenja yo Imana yari ifise Mose wo kuzoba umuhanuzi wayo naho yari yaramaze kuvugishwa kandi bikemezwa yuko yari mukuri ariko yamara yari ku ishuri ryo mu bugaragwa anyegejwe kure y'isi yose ariko yari kwayigishwa ariko aronka imyimenyerezo hariya mu bugaragwa umwansi azozana igihe cyose integuro yiwe kandi ukutizera kuzoyemera kuko umwansi ni ikimenyetso cy'ubwenge
is the intellectual sign. Now remember,
rero mwibuke hariho bibiri gusa ntimwibagire ibi hariho ubushobozi bubiri gusa bumwe ni ubwa mpwemu yera ubundi n'umugwanizi akora mu bushobozi bw'ubwenge kuko aho niho yinjiriye mu itongo rya Edeni biciye mu bushobozi bw'ubwenge kugira ngo atume Eva yizera icyumviro cyo mu bwenge kigwanya ijambo biragara ko uko bishoboka nyene abana boshobora kubitahura murabona kandi uko niko byagenze mu bihe byose ngibi muri Egiputa iki gitondo hariho ubushobozi bw'ubwenge bukorera muri Ramesesi bumushikana ku butegetsi kandi umushyira hejuru we atazi imyidegembe yo kureka ibyo Yosefu yakoze ibyo ishengero ryakoze mu ntango kandi ubu tubona ikintu kimeze nk'uko ubushobozi bw'ubwenge bwinjira mu mashengero kandi bwadutse gushika ku mutwe w'ishengero utarenze utanezwe ibyo bibiri yivuga bafise integuro yabo bwite si ibyo bibiri yavuze nibyo ishengero ryavuze kandi abaporoti baguye neza muri ibyo gushikaho imigu yabo mito yose ivuga nkuko emwe atankeka emwe ndabizi uko ivuge be ariko ndakubwire iyo minsi yararenganye ishusho yo kubaha imana kandi bagahakana ubushobozi cyane byo cyose muri bibiri yacere keza neza kuri ibyo ubu murabona igituma nshaka gufata ibibande no kubirungikira abantu igihe cyashitse ukuri gutegerezwa kumenyekana ukuvayo kuregereje murabona ku ruhande rw'ubwenge bisa n'ibitunganye kandi biratunganye n'ibyo neza na neza ariko biratunganye kuguhumekegwa na Satani kandi rero igihe cyose uwo Ramesesi w'umunyabwenge yari ko arakura kandi aza ku ntebe y'inganji kandi mwibuke yarezwe nka mwene wabo w'umuvukanyi kuri Mose murabona umuvukanyi kuri Mose umwe muri bo yategerezwa gufata intebe y'ubwenge kujya nyine kwa Yosefu kuri bene wabo none bakoreye iki Yosefu mutoya baramuciye ku ijambo ijambo n'Imana kandi baciye ijambo maze bemeza zanemera none ubu zanemera zahawe ubushobozi ewe mana reka abantu babone ibyo mbega noshobora gukoreshwa gute ijwi ryanje kurushaha mbega noshobora gute kubyerekana neza kubw'ibyanditswe kubw'uguhumekegwa na mpwemu yera ko turi hano yo muvuga muti yemwe ubu yaba byo byavuye kwa papa Yohana canke papa naka canke musenyeri naka mbega mwabonye ko Imana yafashe umuntu mutwe ataco amaze aba mu bugaragwa muvuga muti mbega byose bishobora gute kutaba byo Imana ikorana n'umuntu kugiti ciwe si umugwi n'umuntu kugiti ciwe Imana ifata kwayo ikintu cyonyene yari ikeneye yari umuntu umwe yoshobora gukoresha ngibyo byose byikeneye umuntu umwe gerageza ku baronka mu gihe cyose yaba yoronse umuntu umwe yararonse umuntu umwe mu gihe cya Nowa umuntu umwe mu gihe cya Eliya umuntu umwe mu gihe cya Yohana umubatizi gusa umuntu umwe n'ibyo akeneye mu gihe cy'abacamanza yagerageje kuronka umuntu umwe Samusoni imuha ubushobozi buhambaye ariko yabugurishije ku mugore hanyuma yabaye impumyi barabacamanza ntibyarije Imana niyo mucamanza murabona murabona uyu munsi iri kwiragerageza kurondera umuntu umwe ishobora kuronka mu kibanza ciwe azovuga ukuri atazotinya na kimwe atazofinata atagendera ku byizegwa by'ibinyoma umuntu ashobora gufata mu kiganza nko yerekane ko ijambo ryayo ari rizima kandi yerekane ko ubwayo ari muzima ndizeye ko ishobora gutegura umuntu nk'uwo ego ndabyizeye gusa ndizeye bibiliya bikwiye kubwira nizere ko yoshobora kumuronka ibyo nibyo uwovuga ukuri haciye dusanga inyuma yo guheza ayo mashure yose ubu muraba umwansi asaba ikintu kinaka ibyiyumviro by'ubwenge kuko umwansi akorera mu bwenge kandi icyo cyiyumviro kiraza hanyuma mugatangura kwiyumvira no kuvuga nti ubu rindira gatusukuri yuko navugishijwe umuntu wundi munsi hanyuma yavuze ati rababiri yakorera ishyirahamwe rya leta umuntu mwiza hanyuma yavuze ati ndashaka kubaza ikintu yavuze ati uri umunya Ireland navuze nti ego mugezi navuze nti Interison ariko yamara ndiwe hanyuma yavuze ati rero yavuze ati ntuzi iby'ukuri neza na neza utegereje kuba umukatolika yavuze nti ndi umukatolika w'inkomoko murazi ishengero rya mbere ryari ishengero katolika murabona aho igeze uno munsi ryatangwe nk'ipentekote ariko idini ryari rishikanyaho rigeze ubu abapentekote barahindukiye baba idini hanyuma bagira cyo kimwe n'ishengero rya mbere rya katolika kandi bari hafi kure uyu munsi nk'uko yabaye mu myaka 2000 mu myaka 50 bari bafite kubashikira murabona yavuze ati ntiwizeye ko umugu w'abantu ufise impuhwe mu muza amashengero ngivyo bakoranira hamwe bagaharira ikintu kinaka hanyuma umugu wese ushoboye guhuza ntiwabaza ko ushobora gato kuko mpejeje kukumva wigisha yavuze ati ariko simpuza nawe rero navuze nti uburyo bwonyine ushoboye kwemeza ko ukubihakana kwawe gufize impamvu ukubyemeza na bibiliya yavuze ati bibiliya nta na kimwe bipfana navyo navuze nti kuri wewe bishobora kuba ari ivyo ariko kuri jewe byose bifise ico bipfana murabona n'ijambo kandi yavuze ati nibaza ko umugwi w'abantu ufise impuhwe mu muza amashengero ukoraniye hamwe byoshobora kuba byosumba no kuba bazi neza ko bari mu kuri gusumba umuntu umwe gusa mutoya atize nkawe kandi navuze yemwe yavuze ati ni igikufise uvuga cyari cyo cyose kigwanya bijya canke kigwanya ishengero ryacu igihe haba mu bihe byose igihe bagira inama ya mbere y'ishengero nk'uko mwabivuze hari ijoro rimwe igihe yumva ibi ibihe by'ishengero by'inama muza amashengero yakoraniye nika ya Roma kandi yashize ishengero katolika ry'i Roma yavuze ati mbega ntuzi ko hari abantu ibihumbi mpwemi Imana yarungise ahantu yari muri irya nama kandi mbega ntiwibaza ko ubwenge bwabo bwoba munsi ububasha bwo kumenya ubugome bw'Imana gusumba abawe ngaho Imana imaze kwemeza mu myaka 2000 ko rijya shengero ari ry'ukuri navuze nti ntiyigeze inyemeza navuze nti namba rijya shengero ari shengero ry'Imana turabe namba ritera imbere nk'uko ishengero rya mbere ryabikoze kijya gihe turabe ko rizana ikintu bakoze mu kiganza cya mbere ikintu na bibiliya ivuga yuko nta n'umwe umwe w'ijambo canke akanyuguti kamwe kazobura kuri ibyo kandi yavuze ati uwo wese azokura ku ijambo rimwe kuri ibi canke azokongera ku ijambo rimwe umugabane w'uzokugwa ko yaba ari inama muza amashengero canke cyari cyo cyose ku gitabo cy'ubugingo yaraheze yavuze ati biri urakazeze gusa kandi navuze nti rero ndibaza igihe kimwe mu cyubahiro cy'Isirayeli igihe bari batandukanye nk'uko abaporoti n'abakatolika bari mu munsi Isirayeli yashaka kuguma ari Isirayeli ariko navuze nti tubona ko bari bavise umwami yitwa Yehoshafati umuntu w'umugororotsi yagerageje kugumya ibyagezwe by'Imana ariko bari bavise uwundi yitwa Ahabu yarongoye umugore politiki agerageza kuronka abagenzi hamwe n'ikindi gihugu kandi yarongoye umwe mu bakobwa babo Yezebeli kandi yamuzanye mu bantu b'Imana cyo kimwe n'ibyo dukora kandi twinjiza kandi yahindutse umutwara tuma aha bavuga ibi kandi atuma aha bavuga biriya cyo kimwe n'ibyo bakora ubu kandi navuze nti uguhangana kuraje bashaka gufatanya amashengero yomi hamwe nk'uko bagerageza gukora ubu kandi kuri aha bu kandi ho kuri Yehoshafati umuntu yatunganije yavuze ati yego ibyo bizoba ari byiza abantu bawe ni abantu banje tweze turaba Kristo tweze turabizera tuje hamwe ariko igihe yagera kuguhangana yavuze ati mbega ntibaza ko twogeragejwe gusenga kubyerekeye ibi twogetegerejwe kubaza Uhoraho kandi yavuze ati yego niko Ahabu yavuze rero yavuze ati ndakubwira ibyo ari byo turondere umuhanuzi w'Uhoraho ariko murabona Ahabu yari afise uburyo bwo gukora yiyumvira ko bwari ubw'Uhoraho yavuze ati ndafise 400 muri bo bize kandi baronse imyimenyerezo kandi bavuga ko ari abahanuzi b'abaheburayi nk'uko imiguya bakoze b'Imana bakora uno munsi kandi barashoboye maze barabaza ikibazo cerekeye uko intambara izorangira kandi umwe wese muri bo bagiye hamwe maze bariyunga neza nk'uko inama muza amashengero ikora uno munsi kandi babajije ikibazo mu duge Uhoraho ari kumwe namwe kuko hirya y'igihugu by'ukuri ni cyacu kandi musunike aba Siriya mu birukane hariya canke abafilisitiya musunikire hanze kuko igihugu ni cyacu bisa n'ibyumvikana cyane murabona ariko naho biri uko imbere mu mutima wa Yehoshafati ntibyumvikana neza yavuze ati ndazi ko ufise abakozi b'Imana muza amashengero 400 bigushijwe neza hariya kandi bose bari bafise inama imwe gushika naho bakoze amahembe abiri y'icuma maze bavuga bati uko niko hora hagiza ariko twoshobora gusa kuronka uwundi yavuze ati mwami ntuvuge gutyo niko umunyapolitiki yavuze umwami ntavuge gutyo kuko aba bagabo ni abantu bigishijwe narabigishije ubwanjye nibyo murabona nibyo narigishije abo bantu ariko hari uwundi umwe ariko ndamwanka murabona yavuze ati uwo ni Mikaya umuhungu wa Imula ariko ati ndamwanka nta na kimwe ari atari ukuba intagondwa hagati muri bo yama aba vuza ku induru yama ariko arambwira ko nihenda araba ubwami bwanje ego burabe akajagari kari muri bwo raba idini ryanyu uyu munsi bafise ishusho yo kubaha imana kandi bakahakana ubushobozi bwako murabona yo bushobora kuba umuriyoni urenze ko n'igihumbi kirenze ko n'abantu bigishijwe kurusha ariko muhagaze he muri mpwemu inkomezi zanyu ziri hehe zari muri Samusoni igihagarara hariya kuko nabuze wa munsi n'igihagararo ciwe cose kinini ya hariya n'imishatsi yose hariya ariko nta bugingo bwarimwo mpwemu yari yamvuyemwo nta mfashanyo yari afise umwana mutoya agenda murongora amaso ahumye kubera umugore mu naka co kimwe nk'uko ishengero rimeze uyu munsi rigenda rirongorwa na politike abasenyeri abakuru n'ibindi bintu by'ubwoko bwose abantu bagira imyumvikano kugira ngo bagire ibyo baronka n'ibindi tugeze hehereri iyo tugeze n'ahantu barungisa bo kuzana imura canke se ariko Mikaya mwene imura barungisa bo kumuzana amazi aravugishwa ababwira yuko abantu yokwishwe baramutse bagiye hariya nuko ujya musenyeri mukuru amukubita urushi ku munwa yabikoze bivuye ku mutima yavuze ati muhemu w'imana yaciye hehe mu kuva muri jewe yavuze ati uribonera yavuze ati mushire mu ibohero ry'imbere mumugaburire ibifungugwa by'intica n'ikize n'amazi y'intica n'ikize kandi ninagaruka amahoro ati nzogira icyo nkoreye uwo muntu kandi imurazi yuko yari kumwe n'imana neza kuki iyerekwa ryiwe ryari rijyanye n'ijambo yari umuhanuzi kandi muhemu yiwe iyerekwa ryiwe byari rijyanye neza na neza n'umuhanuzi Eliya yavuze ati niwaramu kugarutse na gatoya rero Imana ntizoba yavuganye nanje rero nabwiye uyu muntu ni ninde yari mu kuri namamuza amashengero aho abantu amajana ane batowe bari bicaye hamwe batowe n'abantu canke umugararizi umwe muto yatowe n'Imana none yavuze ati none womenye gute itandukaniro navuze nti n'ugusubira ku gicapo cy'inzu ni gute tumenya kubaka inzu hatari igicapo iyo baba bahagaze akanya gato yamaze bakabona yuko ujya muhanuzi Eliya yavumye Ahabu kandi akavuga ati imbwa zizorigata amaraso yiwe kandi zarabikoze ni gute yashobora guhezagira icyo Imana yari yaravumye ni gute ushobora guhezagira ikintu na kimwe Imana yavumye va muri ibyo bintu bije kure injira muri Kristo amen rero mwitegereze ariko umwansi azobabwira icyumviro umwansi azobahitishamo ikintu kimwe agitegure kandi ibyiyumviro by'ubwenge bivuge biti nibyo ari aho niho uyu mwene data w'igiciro ari uyu mugabo yavuze ati itegereze nka urazi ibyo hamwe twese twoja hamwe nk'ishengero rimwe ntitwiyumvira ko twobayeho neza kurusha kwicamwo ibice nk'uko tumeze ubu mbega ibyo ntibyumvikana neza hamwe abaporoti bose n'abakatolika bose bogiye hamwe hanyuma baja ahantu banaka babahuza ariko ni gute babiri bogenda batasezeranye mushobora gute mugira umugwi umwe umwe ngaho utigeze gukira indwara abandi bakavuga ko bizera abandi bagakirija mu gihe kinaka carengeranye bamwe nti banizera bibiliya hanyuma ushyira ibyo byose hamwe uronka iki Imana nishobora ntishiraho uruzazane imbere yuko Imana ishira ishengero ryayo ku rutonde barindiriye iminsi cumi n'amajoro kugezaho bose bacika ahantu hamwe bashize hamwe umutima n'inama. hanyuma haza mpwemu yera kubwo ubushobozi si ishira hamwe muza amashengero rinaka murabona ndibaza ko mu bitahuye mwitegereze uyu ni utizera umuhemu ku ijambo ry'Imana niwe adatahura iki ijambo ry'Imana rivuga ariko murabe mu kwiyumvira kwanyu bwite ibyo nibyo Eva yakoze ubwa mbere yishimikije ibyiyumviro byiwe bwite Satani yavuze ati rero utegereze ngaha mbega ntibyumvikana ndazi yuko ijambo rivuga uko ariko rindira gato mbega ntibyumvikana ko ubaye neza hamwe umenya ikibi n'ikiza yemwe ego hanyuma yarabifashe murabona nibyo Iyo niyo nzira yo kwiyumvira rero kutizera igihe cyose kujya kwiyumvira ariko kwizera nti kuza kubikora ko mbega ntibyari gutahugira kuri data wo kwizera yakomotse kwa Aburahamu uwo twari abana biciye muri Kristo mbega ntibyari gutandukira yuko umugore w'imyaka 65 kandi babaye kuva akiri inkumi ya ko yoronse umwana hanyuma igihe yari afise imyaka 190 hanyuma nawe 100 kandi hamwe n'ivyo nta mwana bari bafise ntiyari kuyumvira ibintu binaka byambaye by'akaga n'ubushakashatsi gusuzuma Sara ati yemwe inda yiwe irumye kandi iminsi ya mbere irumye haraheze imyaka 40 umutima wiwe iyo myaka ntiyari gushobora kuja mu mibabaro yo mukuramu kwa yemwe ibyo ni ibyiyumviro gusa ariko Aburahamu yarabirahakanye ntibyakekeranije isezerano ry'Imana biciye mu kutizera haje iciyumviro ntiyakekeranije ku isezerano ry'Imana ntiberaba uko byari bimeze ko yafashe ko Imana ishoboye gukora ikintu cyose yavuze ko yokoze rero bariye abana ba Aburahamu kino gitondo mwebwe abakozi b'Imana mutinye mufise ubwoba kubwifungurwa n'amazi yanyu mwibarabara hamwe mwovavanura na Babiloni kuri ukwizera kwanyu Dawidi yavuze ati uhereye nkiri muto none ndashaje ariko sinigeze mbona umugorotsi yahebwe canke n'urubyaro rwiwe rusegereje ibyo kurya ntimugire ubwoba guma abizigigwa kuri Kristo ariko ukutizera gucakira ivyiyumviro ibyo ni byo gukora ubu murabitahura ukutizera kwisunga ivyiyumvira ibintu by'ubu ukwizera ni ko bikora ukwizera kuraba ijambo ariko ukwizera kwishyira hejuru kuri kwa rutare rutanyeganyizwa ijambo rihoraho ry'Imana amen ukwizera ntikuraba igituma sindabi indene ushobora kugerekana ko byobaye byiza kurusha nambi ijambo rivuga oya ukwizera kuruhukira ngaho uko ni urusengero ukwizera kuruhukiramo
of faith's resting place. Oh, praise God. I want to ask you, Luther,
shaka kubabaza mwebwe baruteriano kino gitondo mwebwe ababatisti na mwebwe abakatolika na mwebwe ico muri cyose mwebwe abantu b'idini ku isi ushobora gute gushira kwizera kwawe ku idini ryawe mugera itandukanye n'ijambo n'ubwoko ki bw'ukwizera mufise inkomezi z'ukwiyumvira z'ukwizera kuko ukwizera kuva kukumva kumva inama mpuza amashengero murashobora kwigera yavuze murashobora kuronka ibyo muri All the Ladies Birthdays Almanac ariko ntimuzokwigera mubikora mu ijambo mubironka mu ijambo ry'Imana ukwizera kuva kukumva kandi kumva ijambo ry'Imana amen mbire yuko umuntu umwe ashobora kuvuga ikindi kintu gitandukanye n'ibyo hanyuma avuge ko ari ijambo ry'Imana igeri ijuru n'isi bizokugwaho ariko rya jambo ntirizohava ukwizera gusanga ijambo mu nzu y'uburukiro kujya hejuru kuri ya hejuru ya gwa rutare ruhoraho Kristo Yesu ijambo hanyuma kuguma ngaho kukaruhukiraho reka imiyaga ihute reka ibihuhusi bihuhute ko kuri mu mutekano igihe cyose kuruhukira hajya nyene kuri rya jambo aho niho ukwizera k'umukristo nyawe kuruhukira ahantu ho kuruhukira kuko kurazi yuko Imana izokwigaragaza ko irengeye hejuru y'umwe wese mu bansi bayo. Ntibiraba ukuntu biboneka nabi n'ukuntu umwansi yinjiye n'ukuntu biboneka ko watsinzwe ukwizera kuguma kubizi ubu kuri mwebwe abantu bagwaye yo ese ukuntu washatse kuyobora ino nzu igiye ufata uko kwizera yuko wakijijwe ikintu cyose ikintu gishiki ikintu cyose bimenyetso byose bimenyetso bishobora byose kwerekana yuko uri mu mfiro tuzonyiganyiga ahantu naho gupima ni mu nzu y'ijambo ry'Imana igihe ukwizera ukwizera nyako kwishyira ngaho si uwigira uwizera ubu kwizera atari ibyizigiro ariko ukwizera ukwizigira kuri ngahanze kwizigira kuri njira ukwizera kwaramaze kwinjira kuraba hanze kuvuga kuti byarangiye murabona uku ni ukwizera aho niho ukwizera gufatira ahantu hako ho kuruhukira kuko kurazi yuko Imana itazokwigera namba ire ku mwansi ngo ayije hejuru ntiyigeze ukwiza kurazi ibyo rero kutarabye uko ibintu bimeze Noa yamenye yuko bwa bwato bwari kuguma hejuru y'amazi mubona by'ukuri yarabimenye Danieli yamenye yuko Imana yugaye umunwa w'intambwe bajya abahungu b'Abaheburayo bamenye yuko Imana yari guhagarika umuriro Yesu yamenye yuko Imana yari mu kumuhagurutsa ubugira kandi kuko ijambo sizogumiza ubugingo bw'iwe kuzimu sinzoreka uwera wanjye ngo abore kubora yamenye yuko kubora gutangura mu masaha 72 yavuze ati mu minsi itatu nzokuzura ubugira kandi murabona byafasha ahantu hako kuruhukira ibihe bidashira mu ngoro y'ijambo ry'Imana hanyuma kuguma ngaho kwiyumvira kuzogerageza uko gushoboye kose gutabura rero bino bintu bitegerezwa kuba byiza ibi nibijya bisa neza kuko ari uko uraraba ni ibyiyumviro by'ubwenge murashobora kwemeza ibyiyumviro ariko ntimushobora kugaragaza ukwizera kuko namba mushobora kukwemeza ntikoba kukiri ukwizera ariko ukwizera kuzi gusa ijambo n'isezerano kandi kuraba kijya kintu ndashobora kubona ukwizera no kumenya rwose ibyizigigo udakekeranya ibintu bitaboneka ntimushobora kunonosora sinshobora kwerekana ukuntu biza gukoreka sinzi ukuntu bijya gukogwa sindabizi ariko ndabyizera ndazi yuko ari uko kuko Imana yavuze uko birarangiye icyo nicyo gituma nzi yuko iba ari ukuri ndazi ijambo ni iby'ukuri ndazi yuko ubutumwa ari ubw'ukuri kuko buri mu ijambo kandi ndabona Imana nzima igendagenda hagati muri ryo ibyemeza turi mu gihe cyo kuvayo ni ukuri nyako mbere n'urupfu ubwago ntirushobora kunyiganyiza ukwizera abantu bagarara gusa mu rupfu neza na neza imbere y'urupfu hanyuma bagasemerera insinzi izoka Pawulo yo rupfuwe uruboyi rwawe ruri hehe kuzimu insinzi yawe iri hehe murabona kuko Kristo yazutse nabajya bose abari muri Kristo baza hamwe nawe kujuka mukuza kwiwe murabona ntashobora kubihindura ego ukwizera gushira ijambo ry'Imana hera hajye uburukiro bw'ibihe bidashira kuba mu ijambo ry'Imana murabo ubugira kandi ubu dufise neza undi mwanya muto ya nk'iminota 23 namba bitabogabo ndashaka kubandanya ibande umunota umwe gusa murabe umwami ujya mwami mushasha yahagurutse atarazi Yosefu umugambi we wa mbere wari akigusambura inkomezi za Isirayeli wari kumwe n'abana babo ibyo nivyo yagerageje guhonya abana babo ubu mumvirize neza yo dayimoni nyene mu ishusho itandukanye ubwami yagerageje kwica umwana w'Imana w'ikinege murabona mukureho abana mukureho abana ubwa mbere mbere yuko bagira intango mugwanizi ni inyoni izi ubwenge by'ukuri y'amayeri arazi ukuntu akubita icyo kintu imbere yuko itangura arabizi murabona kandi ikintu cyonyine ushobora gukora kugira ngo umuneshe ni ukwishimikiza Kristo kandi ukicisha bugufi maze ukamureka akakurongora. Murabona ntuzokwigira ubikora mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Inkomezi z'ubwenge bwawe ntizizokwigira zibikora. Utegezwa kubyizera. Mwishimikize gusa niwe mwungere, si akazi k'intama ko kwirukana idubu. Ni akazi k'umwungere, ariko intama zitegerezwa kugumana n'umwungere kugira ngo zigume mu mutekano. Aho niho hantu umutekano hanje, niho muri Kristo, kandi Kristo ni jambo. Aho niho hantu umutekano. Murabe mugwanizi mu ishusho ya Ramses. Umwami ikintu cya mbere yakoze cyari ukwikura kw'abana n'urupfu rusanzwe. Kandi ubwo nyine umwana w'Imana avutse yari yavuze muri Egiputa, kuko Imana yasambuye Egiputa yarayivumye, ntiyigeze agaruka kuva icyo gihe. Rero yari muri Roma, Satani yimuriye icyicaro ciwe i Roma. Kandi ikintu cya mbere Roma yakoze ni uguhonya byose, kuranka kumenya idakekeranya. Umugwanizi muri bujya buryo bwo gukora bwa Roma yagerageje kwica iki umwana w'Imana mu gutangura idayimoni imwe. Kandi uno munsi yakoze cyo kimwe munsi y'ikimenyetso cy'impwemubo cyo gusenga ivuga iby'ubukristo, kandi ifata abakobwa bacu ikabashingira abahungu b'abakatolika, maze ibatuma bazana abana babo b'abakatolika kugira ngo isambure inkomezi zo ku rundi ruhande. Ngiyi dayimoni yanyu, nguyu umugwanizi wanyu yicaye ku misozi ndwi yambaye ibitsibo bitatu, niwe w'amayeri, uburiganya, umunyabwenge, umunyabwenge nk'inzoka, urubyaro rwa ya nzoka. Abana bayo bakoresha ubuhinga bw'ubwenge bw'ishure. Murabona, hanyuma bica abana babiri, kandi bica abana n'iki kabiri. Ubu mwibuke, witegereza ku kabiri. Hanyuma rero gatatu, murabona, yisha abana inshuro zibiri za mbere n'urupfu rusanzwe. Kandi iki gihe cya nyuma afata abana maze akabicisha urupfu kwa mpwemu, abashingira hagati yabo. Mbega Daniyeli ntiyavuze ko cyo kimwe muri ubu bwami bw'icyuma n'ibumba yuko bazovanga izo mbuto bakagerageza gusambura ubushobozi bw'irindi hanga? Kandi ibyo nibyo bariko barakora gushikaho baronka icyo kintu. Ubu barinjije umukuru w'igihugu. Ubu ikintu gikurikira mutegerezwa gukora ni ukwinjiza umukardinali, kwinjiza inamashikiranganji yose. Hanyuma rero mugiye gukora iki? Ikintu gikurikira bakora, bafata amahera yabo maze bakariha umwenda wa Leta Zunze Ubumwe, maze bakayagura ishengero. Hanyuma rero waguzwe. Ego, ubu tubayeho uno munsi turiha imyenda yo hanze hariya, hamwe n'amahera y'amatagisi atazorihwa imbere y'imyaka 40. Nta mahera tugifise, ariko ishengero rirayafise. Mbega Bibiliya ntiyavuze ibi? Yari yisakaye inzahabu kandi yo mana we. Ariko ubwo nibwo buryo ibikora. Murabona, gushingira abakobwa banyu, abakobwa bashingirwa abahungu banyu, kureka abana banyu n'abakatolika neza na neza kubicisha urupfu rwa mpwemu. Mbega Bibiliya ntiyabivuze yuko yo muterera mu buriri bw'isi maze yicisha abana biwe urupfu rwa mpwemu? Ibyahishuriwe Yohana 17. Murabona, itegereze byama ari jambo, sindabahoja hose miguma ari jambo, bitegereze kujana neza na neza, atari uko si jambo udashobora kubijyanisha muri Bibiliya yose. Rero ntibibari ibyo raba. Muri iki gihe Imana yariko irigisha umukozi wayo igikorwa cy'umwigisha kure y'amaraso yabo, y'amaso yabo, kure y'imigambi yabo, ubukorikori bwabo. Murabitahura, kure y'integuro y'idini yabo. Imana iriko irigisha umuntu kubw'intumbero yayo. Yarabiberetse gusa birabandanya. Yaramuretse ararongora, kandi aronka umugore wiwe n'abana. Umwana Geshom yabayeho ubuzima bwiza cyane, imuhezagira hariya. Ariko igihe cyose yariko iramutegurira umwi gisha imana n'umwansi wayo n'umwansi wayo bakoze mu by'umubiri icyo gihe nk'uko nyene imana n'umwansi wayo bariko barakora mu buryo bwa mpwemu bariko barakora mu buryo bwa mpwemu ubu babicishije urupfu rusanzwe ubu babicisha urupfu rwa mpwemu murabona imana yariko irategura umuntu asanzwe umuhanuzi wayo kugira ngo imanuke muri Egiputa na Satani yariko arategura Ramsesi umuntu wayo asanzwe murabona ategura umuntu asanzwe kuki kugira ngo yice cyane akoranirize hamwe abanyegiputa n'abaheburayo ngo atume baguma babakorera nico gituma bigoye gose ko mu mutwe hiyumvira ibinyuranye n'integoro y'inyigisho ishobora kwemeza ibyo ishira imbere murabona nibyo ibyiyumviro byayo bizoguma byerekana kunyigisha abanyabwenge n'abantu biyumvira mu mutwe ntibabibona mbega mwarabonye byagezwe icumi bya Cecile DeMille nibaza yuko benshi muri mwebwe mwayibonye sinizere ibyo kujya kuraba amasinema ibyo bintu byose ariko nayimirije ishengero yuko umuntu uwo ari we wese namba atakindi boba bafise atari icyo bashaka kuyiraba byoba byiza namba ba shaka kuyiraba kuko sinore ku bwa mbere mbere muri bene data baragiye baraje barambarira nari maze imyaka myinshi ntajyayo amaherezo nagiye hari igihe yari hajya barabira isinema narayirabye nabonye ibyo ari byo hanyuma mbarira ishengero nti namba mushaka kuja kuyiraba ni byiza byari byo byari byiza bisa neza ingene ubwo buriganya bw'umugwanizi ingene yarimo amayeri hari ingene yinjiye ye hariya kugira ngo yica abo bana n'ingene ibyumviro by'ubwenge byabifashe bakabyizera kuko byashobora kubibona byarumvikanayo ingene imana yariko irigisha igihe cyose uyu muhanuzi n'ingene Egiputa yariko irigisha muri politike yuramusese gutwara hanyuma rero intambara ihambaye iratera umunsi umwe hagati y'ubushobozi bw'ubwenge nubwa mpwemu kandi Ramses ni inama ziwe zose yarahagaze hariya kandi asuka amazi kugira ngo ahezagire imana ya Nil imana yaramukubise maze ava amaraso yari afise yo niyumviriye ko byari bitangaje murabona kubona ibyashyitse yo rero murabe umunyabwenge aza kwa maja mu byo kuyumvira kandi ntashobora kubona uruhande rwa mpwemu kuko ari umunyabwenge yo nta n'ubwo yoshobora nigena kimwe ntibashobora kubibona rero ntibashobora kubibona mu gihe cya Eliya nigute uyu muhanuzi w'umutama yuzuye ibyamwa ibyanwa mu maso yashobora imana imarire kuvuga ikintu nk'icyo ariko ndabura kandi imana irazi yuko ngerageza kubititura uko nshobora kubwira ngo mushobore kubona impuhwemu y'imana nk'uko Pawulo yavuze sinaje ndagakura mu majambo cyangwa mu bwenge kubwira ngo n'ibyiyumviro byanyu ntibyishimikize ubwenge ariko naje mu bushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo ibyanyu byizegwa n'ibyizigiro ntibihagarare mu bwenge bw'abantu ariko bihagarare mu bushobozi bwo kuzuka kwa Yesu Kristo nicyo gituma ndabititura rwose mu kwita umuhanuzi w'Imana hambaye uwuzuye ibyanwa mu maso kuko ashobora kuba yari ikintu kibihiye ijisho ahagaze iruhande y'umuherezi yambaye neza kandi yita umuntu w'Imana murabe barashobora kubona ukwera k'uwo muherezi mu byiyumviro by'ubwenge woshoboye kubona igitambara ku mutwe wiwe kandi no hirya no hino efo dirambitse ku gikiriza ciwe hano woshoboye kubona amavuta yo gusiga asanzwe ku bwanwa bwiwe amanuka gushika ku bisaga by'ikanzu yiwe mwoshobora kubona imicanwa y'ibimazi iturira n'imigigwa yose iri ku rutonde rero ibyo nibyo ibyiyumviro bisanzwe byotumbereye ibyo nibyo bagerageza gukora ubu ijisho umuryango w'ubugingo ariko murabona ijisho ryo mu buryo bwa mwemu kubyina muri iryo jisho barabye uwo mutama adatomoye ahagaze hariya ku gikiriza harugoya kandi runini bunini yambaye urushato runini rw'intama hirya no hino yiwe ushato umusipi kuma figo yiwe na nkumbura atabiratu yambaye amaboko matoya yonze umubiri woroshe nk'uku kandi mu maso huzuye ubwanwa bwera buhungabana n'inkoni y'ipfundo mu kiganza ciwe ahagaze hariya ariko ijisho ryo mu buryo bwa mpwemu ryashoboye kubona ubushobozi bw'imana bukora hariya kuko yari neza na neza hamwe n'ijambo si iby'ubwenge bubona iby'ijisho ryo mu buryo bwa mpwemu ribona kandi ijisho risanzwe uno munsi ribona ishengero ryiza gufatanya n'umukuru w'igisagara canke uwo ari we wese muri uku gufatanya kw'aya madini kandi nkabona ubushobozi bwa mpwemu yera kandi ashobora kuzura abapfuye no gukiza abagwaye kandi murabona bararaba kandi barihweza Hollywood kandi barihweza abantu mu nzira abagore uno munsi mwiyumvire yemwe uyu mugore Susi ni umunywanyi w'ishengero afise imishatsi kase yisiga amarangi abantu bose mu gisagara baramukunda gose ndibaza ku vyerekeye ijuru murabona ngiye ari ikinyuranye n'ijambo Imana ntishobora kuvyemera yo ishobora kwemera ikigwanyo bwayo iyo ishobora guhakana ijambo ryayo bwite kandi mumenye ko Imana itazokwigera ibikora naho amajuru n'isi vyovaho umugore akase imishatsi ni umuvumo mu maso y'Imana canke umugore yambara impuzu z'umugabo murabona ijisho ryo mu buryo bwa mpwemo riratahura ibyo babaye kubwa hazoza icyumviro gisanzwe kibaho ngo cyumvire ku bintu by'umubiri by'ubu mumenye ubu Imana ikora ibi kandi ya mara abantu ntibabimenya ibyumviro by'umubiri bijyanye n'ubwenge ubu Imana ihamagarira ukuvayo ko mu buryo bwa mpwemu mu gihe yari yarahamagariye ihanga ryayo kuvayo gusanzwe no munsi ihamagarira ukuvayo ko mu buryo bwa mpwemu bande abatoranijwe bayo gusa rero Egiputa ntiyashobora kubona ko Isirayeli yari mukuri naho hari amaraso y'intama ku rugi no ku gishimaryango n'ibintu byari ibyo byako birakoreka kandi Imana epfo hariya yakorera muri uyu muhanuzi kandi ishikana ijambo ry'umuntu yaramuretse ahagarara hariya kandi afata inkoni yari yishimikije hanyuma imuramvurira mu buseruko kandi avuga ati reka hari insansi zize zimanuke ku Banyegiputa asubira hariya inyuma kandi bose bavuze bati ntacabaye ariko gusa haciye umwanya muto insazi ishaje y'urwatsi rutoto itangura kuguruka izunguruka haciye igihe zari nkumbure ikiro ku metero kwadrato umuntu yambwiye ibya remwe kubaho aha hariho umunyabwenge Ramsesi ahagaze hano aho byari binyuranye umuntu w'umunyedini cyane kandi agwanya muhemu w'Imana nzima kandi ubwenge busanzwe bwashobora kuba Ramsesi gusa ariko ubwenge bwa muhemu bwabonye amasezerano kandi bubona biriko birashitswa iyaba Yosuwa na Kalebu bashoboye guhamagara abo bamaleki abaheti n'abayebusi nk'aho batari bahari yamara inshuro zibiri cyangwa inshuro zitatu cyangwa z'ubu nini bwabyo kandi ubwenge busanzwe i Kadeshi Baruneya igihe abatasi bajyayo bavuze bati ntidushobora kubikora twe ngo ni benshi cyane tumeze nk'inzige iruhande yabo ariko Kalebu na Yosuwa babonye isezerano ry'Imana bavuga bati si ubushobora gusa kubikora kubera iki bari kubararaba Imana yavuze iti ndabahaye igihugu murabona ubwenge bw'umubiri ntibubitahura ubwenge bwa mpwemu burabyumva kandi kubera iki ndashaka kubahaza ikintu kuki Abanyegiputa batabonye ibyo bintu kubera yuko batari baratoranirijwe Imana yabwiye Aburahamu mbere yuko biba byumve washenge byumve washengero risinziriye Imana yabwiye Aburahamu imbere y'uko biba iti urubyaro rwawe ruzoba inyambukira muri Egiputa imyaka 800 kandi nzobavanayo. Icyo gituma babibonye kuko bari baratoranirijwe kubibona. Bo ni abatoranirijwe. Isirayeli yaratoranije kubona ikimenyetso cy'Imana kandi navuye muri Egiputa aho abatizera ba rimbukiye. Kandi uyu munsi Imana iriko irahamagara abaturanijwe bayo urubuto rwa mpwemu rwa Aburahamu kubw'ubwo inzara yari afite mu ijambo ry'Imana. Mbega ntimubona urubuto rwa mpwemu uyu munsi? Ubwo ntiruraba ishengero ry'ubwenge, rubona ijambo kandi ruko rurahamagarirwa kuva muri ayo madini manini ngo ruze imbere ya Yesu Kristo. Amen. Ibyo byari bitahuritse. Mwabyumvise? Ni byiza turaza kujya kure abatoranijwe gusa. Ubuhinga bwa de ntibigera babibona, ntibari barabitoranirijwe. Kandi mwibuke uku gutoranywa kuje ubu si ukujya mu kindi gihugu gusa, ni ukujya mu bwiza aho amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama w'Imana. Si ku bw'igikoko gisanzwe, akahagazi gatoya k'intama gashoboye Isirayeli aho bashobora gusubira inyuma hanyuma bakagaruka. Ariko ibi ntibishobora. Ibi biri munsi y'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana wishwe imbere y'uko isi iremwa. Kandi amazina yabo yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi iremwa. Kandi bariyo baratoranirijwe, kandi uwo muco barasiye ko nk'uko izo mpome z'amadini zikoroka zibajya kure, nonehe baraje mwemu yera muri iyi minsi ya nyuma avuga ati bavemwo, ntimukore ku bintu byabo bihumanye, nzobabera Imana, muzombera abahungu n'abakobwa. Rero raba Isirayeli yari kiraraba, bari bazi ko Imana yakorana n'abahanuzi bayo bo ijambo riza kuri bo, hanyuma bakaza kuriraba kandi barabibona. Rero ubu ikimenyetso cy'ubwenge turabibona ubu ko bizera amadini yabo, baracari mu nyigisho zabo y'amarabo nk'uko baramu yari ameze yaduze ku gatwe k'umusozi. Abisirayeli yari hariho Isirayeli atari igihugu, bari abantu gusa bayerera hirya no hino, kandi icyaha carabagira. Kandi Mowabu nyine wabo umunyabwenge, umuntu w'idini yaraduze ku gatwe k'umusozi hamwe na musenyeri cyangwa umuhanuzi bari bafise, maze bakarutari hanyuma batanga ikimaze kimwe. Ariko yananiwe kubona inkingi y'umuriro n'urutare rwakubiswe muri Isirayeli. Niko bimeze muri iki gihe. Ubwenge bwo mu mubiri bwaraba bazwi bari bahagaze aho, bananiwe no kubona urutare rwakubiswe mbere na musenyeri ubwiwe. Yananiwe kubona inkomezi za mpwemu yera, akaruru k'umwami mu isago, barananirwa kubibona. Rero uko niko bimeze. Kandi uyu munsi Imana iriko irahamagara abantu bayo baturanijwe, kandi baturanijwe. None rero baturanijwe iki? Ukuzuka. None ni ikihe kimenyetso iri kirabereka? Kimenyetso cy'ukuzuka. Yariko irabereka iki none? Kimenyetso cy'ukubohoka, cyo kubohoka, cyo kubabohora bava mu bujaye. Kimenyetso cy'ubushobozi bwashobora gukinga ijuru cyangwa kirababuze imbere. None ubu iriko irerekana ubushobozi bw'ukuzuka k'umwana wayo aba muri bo, kugira ngo abazure bava mu mva no mu itongo ry'abapfuye turimo tujya mu gihugu yadusezeraniye. Ikimenyetso cyo kuza guhamagarira kuva muri Egiputa ho muri mpwemu na Babuloni ho muri mpwemu ukumenya. Reka ndabivuge buke buke rero kugira ngo mubifate. Ibikora mu buryo bumwe yabikoze ku itanguriro, iri kubikora cyo kimwe. Ihuma amaso y'utizera, yugurura amaso y'uwizera, kandi nitegereza politike ibikora ku ruhande rw'ubwenge, politike n'ishengero, politike n'amahanga, ibintu byose. Kandi urundi ruhande runyegejwe kure yabo ibyo guharanira bya mpwemu. Imana yafashe umuntu umwe mu bugaragwa iramwigisha kandi yaramugarukanye maze ifata ibintu mu mwe kandi asohora abantu murabona icyo nshaka kuvuga ntishobora guhindura umugambi wayo ni Imana ntizokwigira ikorana n'umugwe ntiyigeze ibikora ikorana n'umuntu ku giti ciwe kandi yarabikoze kandi izobikora kandi yasezeranye no muri Maraki kane yuko yabikoze nibyo rero ngira isezerano ryayo icyaricyo yasezeranye ibyo yavuze ko yokoze none ngibi mbega ihangara inezerewe ko tegerejwe kuba turi Ngaha ikimenyetso kubwa ikimenyetso cy'ijambo ryayo ryasezeranywe ijambo ryasezeranwe yasezeranye ko yobikoze kandi bazogarukana ukwizera kw'abantu mitima y'abantu ibagarukana ku kwizera kw'abase b'abapentekoti b'inkomoko yasezeranye kubikora yerekana ibimenyetso byayo kandi nk'uko byari mu gihe cya Sodomu niko bizaba mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu ni ikihe kimenyetso amashengero yabonye Sodomu ni ikihe ishengero ry'abanyabwenge ryabonye abavugabutumwa babiri ni ishengero rya mpwemu ryatoranirijwe Aburahamu n'umugwi wiwe babonye Imana yigaragaje mu muntu w'umubiri w'umuntu yashobora gusuzuma impwemu no kuvuga ibyo Sara yariko avugira inyuma yiwe nkuko byari mu gihe cya Loti niko bizaba mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu tubona mpwemu yera muri twebwe akora icyo kimwe ankorera mu mubiri w'umuntu igihe murabona ni aho turi nyine bagenzi n'ibyo gusuka byo gusa kuraba ariko rero mwitegereze icyo gihe yabikoze gute mwitegereze kandi Ngambari byumviro bya muhemu ese muhemu yera yokura ko gusa igipfuniko cy'ukuta negwa ibintu ubu murabe neza Imana irinzi ifata ingingo yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose mu buryo bumwe ntishobora kwigera ibihindura mu itongo rya Edeni igihe yashaka gucungura umuntu yibugarukana kugufatanya yafashe ingingo yari amaraso bagerageje inyigisho bagerageje idini bagerageje kwisima imigenzo y'ibigo n'ibindi bintu byose kandi ntibyigeze bikunda hari ahantu hamwe gusa Imana izokwama ihurira n'umuntu ni munsi y'amaraso yasesetse kuko byari muri Edeni ntibyigeze bihinduka ahantu honyine ho guhurira n'Imana mu gihe cya Yobu hari munsi y'umwagazi w'intama w'ikimazi ahantu honyine yahuye mu minsi ya Isirayeli munsi y'umwagazi w'intama w'ikimazi nk'uko yabikoze mu itongo rya Edeni munsi y'umwagazi w'intama w'ikimazi ahantu honyine ho guhurira nayo uyu munsi si mu madini barashwana bakagiranira amatati si mu migenzo y'ishengero bose barazazaniwe ariko munsi y'amaraso y'umwagazi w'intama w'Isirayeli wese ashobora kuza gufata aho ubugingo buri Imana yotoye mu gihe cy'akavuyo yamagariye umugwi gusohoka kandi muri uwo mugwi nshaka ko mwitegereza ikintu kimwe yaronse gusa babiri niho yagiye mu gihugu cy'isezerano yatoye kubakuza y'iki politiki dini yatoye umwanuzi afise ikimenyetso cy'insigabwemewe n'inkingi y'umuriro kubwira ngo abantu ntibibahende Icyo muhanuzi yavuga cyari ukuri kandi Imana yaramanutse mu nkingi y'umuriro kandi irigaragaza yerekana ijambo ryayo nibyo ibyo nibyo yazanye kuva yo kwayo kwa mbere kuva yo kwayo kwa kabiri Imana niyo byose igendera muri gutatu gatatu iratunganye muri gatatu mwese muratahura inyigisho zanje niyo byose ni gatatu n'indwi ni ugushitsa gatatu ni ugutungana kwiwe gukwega kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kandi yo ibintu byose murabona na gusindanishirizwa ukwezwa mu batizo wa muhimu yera data umwana yera ibintu byose murabona mwitegereze ngiki yakoze kuva yo kwa mbere yarungitse umuvugishwa asizwe n'inkingi y'umuriro hanyuma yamagariye abantu gusohoka uko kwari kuva yo kwa mbere kandi igihe cya Isirayeli kimaze kurangira yarungitse Imana umuvugishwa asizwe n'inkingi y'umuriro Yohana yayibonye imanuka iva mu ijuru nk'inuma hanyuma yavuze ati ngiye ku Mana kandi asubira ku Mana amaze gupfa guhambwa no kuzuka Sawuli itarise mu rugendo rw'iwa aja i Damasiko yabonye ya nkingi y'umuriro nyene kandi kubera ari mu Buheburayo yigishijwe neza ijambo yavuze ati mwami urinde yamenye yuko yari umwami yo n'indi y'umuriro yari umuheburayo ati urinde hanyuma yavuze ati ndi Yesu ukuvayo kwa kabiri yazanye umuvugishwa n'Imana yasizwe ari we yari umwana wayo uvugishwa mana Mose yavuze ko yobaye umuvugishwa n'Imana kandi yari afise inkingi y'umuriro kandi yakoze ibimenyetso n'ibitangaza kandi uwo muvugishwa nyene yavuze ati unyizera wese bikogwa nkora na wazobikora kandi ngaya sezeranije cyake nyene kuva yo mu minsi ya nyuma kandi ntashobora kubihindura kandi kubyicemezo cy'ubu cyakashatsi hamwe n'icyabo na cyampemu yera hamwe n'ibikorwa bya mpemu turabibona uno munsi n'ingi y'umuriro ihambaye igenda igenda muri twebwe kandi bimenyeso n'ukumiza ko kuza kwa Yesu Kristo bihamagarira abantu gusohoka mu madini baje mu kubaho kwa Yesu Kristo kugira ngo babeho binjire mu gihugu nta kuyenda kuri mwo bagenzi sivyo jewe mvuga ndi mwene so gusa ariko nivyo Imana iri kirabagaragariza nivyo bigira ukuri ya nkingi y'umuriro nyene yakoresheje uko bakabiri ya yizanye hagati muri mwebwe uno munsi yongera no kuyigaragaza mu by'ubushakashatsi nk'uko mubizi ikinyamakuru Life cyarabyanditse mu kwezi guheze hariya niho nibangahe bari hariya hanyuma bakabyumva mvuga ibyerekeye ibyo byabaye imbere yuko bikorera bikore kandi baza hafi umuntu wese mu ishengero ngibyo hariya ntibazi ibyo ari byo abanyabwenge baragerageza umuntu wese afite ifoto yayo bavuze bati igicu hejuru ku birometere 48 kibumbye nka piramide abamarayika indwi barimo ngaho bazanywe no kubazanira ijambo ry'Imana munsi yo gusigwa nibabwira ibi bihe mwinjira na mwinjira nwa no kubamwo ubwenge bwa mpemu urabitora ibyo ubunyene murabona kandi mica mubitora ukuvayo tugira tugende umwe muri ino minsi amashimwe ku mana mwibuke kandi ngira mpeze mu kanya gato ndabise minota 10 mwitegereze neza ya nkingi y'umuriro yabahamagariye gusohoka yabarongoreye mu gihugu cy'isezerano munsi yo gusigwa k'ubuhanuzi inkingi y'umuriro bashobora kwitegereza yabarongoreye mu gihugu cy'isezerano munsi yo gusigwa k'ubuhanuzi hanyuma yabandanije bamwihakana babandanije amwihakana uko n'ukuri nibyo rero ndazi ko dufise igikorwa cyo kubatiza ndacyafise izindi mpapuro zishika zitandatu ngaha ndibaza ariko ngira mpagarike rero mu minota umwe mubirabe turiko guhamagarirwa gusohoka muve i Babuloni bantu banje niko ijwi ry'umumarayika ryavuze kuva mu biki kuzazanirwa mbega metodiste iri mu kuri canke batiste canke gatolika muve muri ibyo Imana ni ukuri mubimenya gute jambo ry'umuntu ryose riri ikinyoma iryanje kure muve muri ibyo muziki ya nkingi y'umuriro nyene ya mpemu sizwe yabarongoreye mu gihugu cy'isezerano murabe yabayoboye yarabayoboye ibarongora mu gihugu cy'isezerano Israel ca gihugu kandi ya mana nyene ya nkingi y'umuriro yuko bavuga yuko ya kamera mu gihe musoma George Giles sijewe ubu musoma ho George Giles ya suzumye ya foto mukuru wa FBI asuzuma ibyino ke byangombwa ndivyo ibyo yavuze bamwe muri bo bavuze bati ikiyo cyarasiwe ku guco kabiri abantu 10,000 barayirabye n'amaso yabo twahagaze ngahanyuma turayiraba mwarayirabye sibyo bavuze bati kwari ugutabona neza ku ijisho rya kamera umushinga nayo lesi yavuze iki ijisho no kamera ntirishobora gufotora bijyanye nk'uko abantu biyumvira ntikwari kutabona neza ku jisho ry'iyi kamera rihajya ya nkingi y'umuriro hanyuma bavuga bati yo ni byiza uko kwari kuzazanirwa ku ibyiyumviro ubu kamera zose hirya no hino ibirometero 100 azungurutse Tucson amezi 6 mbere y'uko biba twababwiye ku bwa mpemu yera biciye muri mpemu yera nari kuba ndiko ndaje ha hariya gatoya amakuru kuko byanditswe byo hanze bya piramide nk'uko mwene data yaronze indoto hanyuma ndayibasigurira iyo niyo nsobanuro yose ubu amabanga yose y'ugusinanishirizwa kwezwa mu batizo wa mpemu yera byaramaze gusigurwa rero ni ugutora ibice byahebwe by'ibyo byari byararengejwe muri bibiliya bimatanishije ishasharandwe si amashengero ndwe ibimatanishije ishashara ndwe bihishura ayo mabanga kandi rero yuguruye kino kintu hejuru kugasongero hanyuma abona urutare muri yo gwera ariko rutigeze gwandikwa ko ryari banga nja itaksoni kubivuga imbere yuko biba mpagarara mu buraro ko bwa taksoni byabona byari bihagaze ngaho hamwe nacyo igiheba habaye guturika kwanyiganyije imisozi myinshi hafi kandi icyo gihe nyine umuzingi w'umuriro wari uhagaze hejuru mu kirere igihe ubushakashatsi bwafata amafoto ibirometero 42 uja hejuru hafi inshuro zitanu ujya kure yahari ibicu by'imvura cyane ikindi kintu cyose cyoshobora kuba kandi ntibashoboye kubona icyabikoze hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba inzira ijya mu bwiza muzoyimenya by'ukuri nimba mwatoranirijwe rwa ubuto rwaguye ku isi yumye cyangwa rwa rutare ntiruzogica rukoze imitima ikomanaye y'amabuye atatu yitayeho ariko namba ruzogwa kuyivura ibombye ryiza ry'ukwizera ruzobyara mu Kristo byare ibyamwa bya mpwemu muraba ukuntu Imana yabikoze ubu ifise ya nkingi y'umuriro ibyo byaragaragajwe umuntu umunaka yavuze ati kuki utajya kubwira abo banyabwenge ibyo nibaza ko bovyizera Margarita zanyu ntuziterera ingurube Yesu yavuze ntubikore nta burongozi mfise bwo kubikora naho kuba mu gisagara hari aho bari babihamagariwe niyumviriye ko nomanuka mpemu yera yavuze ati kujya kure si byabo subira inyuma kandi ubwire ishengero ni byiza kandi hazoba nimba icyo bavuga cyoba rero mwibuke naravuze umwami avuga ati urabona mbere y'uko biba hajya biraba mwumvirize bibiliya ijwi ry'imana riguhamagara muri kino gihe ubu nshaka muraba ino nkingi y'umuriro iriko irayoborera abantu ubwira kandi mu gihugu cy'isezerano inganzo y'imyaka 1000 aho dusanga mu isi gusigwa kwa gashashara ka gatandatu ntibyigeze byigishwa imbere ukuntu isi yategerezwa kweza kubw'inganzo y'imyaka 1000 ya nkingi y'umuriro iriko irayiyobora mu nganzo y'imyaka 1000 kandi murabe inkingi y'umuriro yarongoreye Abisirayeli kuva mu buja muri kujya kuvayo inkingi y'umuriro munsi y'uburongozi bw'Imana Imana yari umuriro kandi inkingi y'umuriro yasiguma umuhanuzi wenyine inkingi y'umuriro yategerezwa guhagarara nk'icyabona cyo mu ijuru ko Mose yamagariwe gusohoka muribuka Datani ko babuze bati yemye twotegereje gutanga idini Mose wishyira ko byinshi cyane wewe ubwawe ugerageza kuvuga ko uwera umwe wenyine hagati yacu ikoraniro ryose ry'uhoraho n'ibyera ni gute ushobora kwishyira ko ibi wewe ubwawe rero Mose yaguye hasi maze atangura kurira Imana yavuze ati ntiwitandukanye wewe ubwawe nabo ndaja kugurura gusisi maze imumire ikigereranyo ni gute Mose yababwiye ko yababwira ivyo Imana yavuze Imana ibigaragaza ko ari ukuri na Miriam uvugishwa n'Imana ubwiyo na Aroni bakwenze Mose kuko yabiri mukobwa w'umunya Etiyopiya baramukekeza rero Imana yarashavuye kuvuga barwanya umusavyi wayo yakoze iki yarabahamagaye hanze y'urugo rw'ihema ry'ibonaniro kandi Miriam na bo bari naho biri uko yaramuvugishwa n'Imana ariko Mose yari hejuru y'ubuhanuzi hejuru y'umuhanuzi yavuze ati mbega ntimutinye Imana namba hariho umuhanuzi muri mwebwe jewe Uhoraho nzovugana nawe mu kwerekwa kandi nzokumenyekanisha ubwanje kuri we mu ndoto ariko iti atari Mose yavuze iti mbega ntimutinye Imana kandi yari hafi kwicwa n'imibembe uwo munota murabizi mbega ntiyavuze iti Yohana umubatizi mbega mwarasohotse kuraba umuhanuzi ego aruta umuhanuzi kuki aruta umuhanuzi yari intumwa y'isezerano ubwato bwahurije ubwo bubwiriza bubiri hamwe kandi uno munsi icyo dufize hagati muri twebwe uyu mpwemu yera ahambaye aruta umuhanuzi ni Imana yagaragaye hagati muri twebwe hamwe n'ijambo ryayo kugira ngo ryemeze ikora byinshi gusumba umuhanuzi incuro igihumbi gusumba iby'abahanuzi bakora Eliya umwe mu bahanuzi bahambaye b'icyo gihe yakoze ibintu bine gusa bidasanzwe mu buzima bwiwe bwose bw'imyaka 80 kandi Elisa n'imigabane ibiri yakoze umunani kandi turabona ibihumbi n'ibihumbagiza n'amaso yacu tubona umumarayika w'uhoraho mu nkingi y'umuriro ubushakashatsi bw'ubumenyi buzanira iby'isi barazi ko bazocigwa urubanza nayo mbega umwagazi yakoze iki umumarayika w'uhoraho wari kristo murabyizeye uwera yohana bari ko bose banywaye amazi kandi bari mu gihe cyiza rwose kandi banezerewe yavuze ati ndi umukato w'ubuzima wamanutse uva mu ijoro ku mana ndi gitandara cyari mu bugaragwa bavuze bati ubu turazi ko usara uri usara ufise dayimoni muri wewe umusazi ni dayimoni muraza abantu bafise impwemu muri bo rimwe na rimwe barakebuka cyane baba abanyedini bavuze bati uri idayimoni wewe ufise idayimoni kuri wewe uri umunyasamariya kandi wewe ufise idayimoni kuri wewe bavuze bati kandi hano nturarenza n'imyaka 50 hanyuma ukavuga ko wabonye Aburahamu ndashobora kumubona asubiye inyuma intambuko nke yavuze ati nduwo ndiwe imbere y'uko Aburahamu abaho ndiwe ibyo wari umuriro ururumba ijya nkingi y'umuriro mu Gisaka igihe yapfa kandi akazuka ku munsi ugira gatatu kandi Sawuli bahuriye mu nzira yari yasubiye kuba iyo nkingi y'umuriro avuze ati navuye ku mana kandi ngiye ku mana igihe Petero yari mu ibohero ijya nkingi y'umuriro yaraje yigurura imiryango hanyuma iramusohora ibyo nibyo inkingi y'umuriro yabarongoreye hehe ubu mwibuke Mose ntiyari inkingi y'umuriro yari umurongozi yasizwe munsi y'iyo nkingi y'umuriro kandi inkingi y'umuriro yonyine yemeza ubutumwa bwiwe n'ibimenyetso n'ibitangaza kandi iyo nkingi y'umuriro yabarongoreye mu gihugu Imana yabasezeranije aho we ubwiwe yo kwigize umubiri hagati muri bo munsi munaka ivyo mbega bakoze iki bari dodombye kandi bikubagura n'ikintu cyose kindi kwerekana ko yari munsi y'amaraso y'intama isanzwe ariko iki gihe Imana ishimwe iyo nkingi tubona hagati muri twebwe inkingi y'umuriro izoturongora mu nganji y'imyaka 1000 aho izosubira ku bantu bayo muri iyo nganji ihambaye imyaka 1000 inyuma y'uko kuvayo kandi tuzobana nawe ibihe bidashira yamye na ntaryo afise ijambo rya data yamye rigaragaza na ntaryo ko aryo kure turi mukuvayo kandi turagiye kandi turaza guhagarika gufata amabande mu mwanya yo bagenzi banje bene data mwemi abari ngana bazokumviriza amabande reka bene so kandi mwene gihugu w'ubwami bw'Imana ngira muri uku kuvayo kuko abazosigara bose bazokwambi ku kimenyetso cy'igikoko nimuve i Babuloni nimuve muri urwo ruzazane nimuve muri ubwo buryo bwo gukora hanyuma mukorere Imana nzima reka uyu mumarayika ahambaye isezerano Yesu Kristo w'ishusho y'Imana ntiyiyumviye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumira ko ubu ni inkingi y'umuriro mu ishusho nyine yari afise icyo gihe aho yatangutse ukuvayo kwa mbere hanyuma ukuvayo kwa kabiri kandi hano nguyu ni ukuvayo kwa gatatu ukuvayo kwa mbere yakoze iki yabakuye mu gihugu gisanzwe bajya mu gihugu gisanzwe ukuvayo kwa kabiri yabakuye mu kugaragara kw'ibya mpemu abinjiza mu batizo wa mpemu yera ubu ariko abakura mu mubatizo wa mpemu yera muri mpemu subira neza mu gihugu cy'amahoro no mu nganji y'imyaka 1000 hamwe no hakugihambaye inkingi y'umuriro imwe ku bw'uburyo bwo gukora busizwe mu Imana n'imikora ibintu bimwe kandi ijambo rimwe ryavuze ubwa mbere ryavuze ubwa kabiri ijambo rimwe ryavuze ubwa kabiri ryavuze ubwa gatatu kandi turabibona turi kumwe sohoka yo va muri uko muri ako kajagari ingo ku Mana nzima ingo ku ijambo kandi ijambo yihaye umubiri abana natwe none ubu ari mu mubiri wacu aba muri kwe vayo maze mukorera Imana nzima mu gihe tunamitse imitwe yacu
come out and serve the living God while we bow our heads.
My people, I shall speak unto thee even in this hour. Yea, even as I have said to them through this prophet's day, come out of her, my people. I say unto thee, I am the Almighty God. I look from the balconies of heaven this day. Yea, my voice is declared in the midst of thee. Wilt thou move out and follow the life that I have given unto thee? For I say unto thee, my people, I am the Almighty God. My word has never changed. I have brought it forth unto thee. Wilt thou obey? Yea, wilt thou hearken unto all that I have given unto thee? Saith the Lord.
Your heads bow.
Mwunamisi mitwe bivuye ibwina mu mitima yanyu bivuye ibwina by'imibiri muri mwebwe byose mbega murashaka kwibuka niteguye guhagarika ibintu byose mwisi maze mukabaho ku bw'Imana rero nimba bitabavuye ku mutima mubikore ariko nimba mubikuye ku mutima n'umutima wanyu wose nk'uko ubu unyuzwe nk'uko Yesu yabivuze ku mpera y'igikorwa ciwe ati uburizera mbega uranyuzwe ko ibyo bintu ari byiza byemezwa n'Imana kandi yuko turi mu gihe cy'iherezo kandi ushaka by'ukuri kuza kuri Kristo ubu ingo uku kuvayo uyu muhamagaro kuva ku bantu uburyo bwo gukora bw'amadini ibyiyumviro by'ibintu byose kandi murashaka kumwiyegurira rwose hanyuma mukaza mukuvayo mujya mu gihugu cyasezeranijwe igihugu cy'umugisha murashobora kuduza ikiganza mu gihe dusenga murazi neza ko mushaka gusoma umwe wese muri mwebwe data wo mu ijuru abashize ibiganza byabo hejuru reka basohoke ubu mwami reka muhemu yera kusezerana n'ijambo reka muhemu yera agendere mu mitima yabo hanze y'ikoraniro ryacu hari ibiganza 20 ngereranije data bishimishijwe kandi bizi ko uko ari ukuri hanyuma bashaka gusohoka namba hoba mu minsi yo gusohoka kwa Isirayeli kuva ku bantu 2,000,000 n'abantu 2 nibo bashoboye kwinjira mu gihugu mu minsi ya Yesu Kristo hari nk'ijana na 20 babishoboye kandi ubu mu minsi ya nyuma wavuze uti irembo rirafunganye n'inzira ntoya kandi abahabona ni bake ku bw'irembo ryagutse ni inzira y'igihamo ari byo bijana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi amajambo yawe ntashobora kunanigwa n'ayawe ubu ndabasengeye mwami ndasenze muri iki gihe ngo ukebe imitima yabo na mpemu yera wawe sohora ibintu byose by'isi keba amatwi yabo kugira bumve neza ijwi ry'Imana bahagaze mu ijambo n'umuco w'uyu munsi kandi ndasabye mwami kugira amaso yabo yuguruke kugira bashobore kubona ubwiza bw'Imana kuri Isaya nyuma wavuze uti abo data yamaye bose bazoza kuri jewe nanje nzobasura ku munsi wa nyuma mwami bumbure hariho benshi hano yamara batatahura ndanenze ngo ubengenge kandi ubahe kurumundi mwanya mwami kugira bashobore gutahura bakuumve uvugira mu ijambo ryawe wigaragaza ubwawe kandi rero ukuvugishe mu ijwi ridasanzwe kandi rero n'insiguro tubona ibikorwa byawe bihambaye bigaragaza kuri bijyanye na Bibiliya. Ndasenze Imana ngo utubabarire ibyaha byacu mu gihe ndambitse ubwanje muri iri jambo. Mwami, nibaza ko hatsiye ugusindwe n'amarama y'ubwanje ku muntu yapfuye hano hasi. Nabonye muhemu yera ahambaye amusubiza kuba muzima, amaso iwe yari yahindukiye inyuma y'umutwe wiwe arambaraye yapfuye. Gusa gato y'amajambo make y'amagarari izina ryawe, namubonye ari muzima, ari hano uno munsi, ni muzima yamara. Mwami, uri ya mana nyene nka cage Pawulo yarambaraye ubwiwe kuri uwo musore yamwumvirije yigisha umwanya munini. Umuntu yaraguye aciye mu idirisha, uri ya mana nyene ishobora gusubiza ubuzima. Turagushimiye Data. Ese utizera ntashobora kwizera, ariko turizeye Mwami ko kuri twebwe wigaragaje. Ubu mureke ukwiyumvira k'umutima wanjye n'ibyiyumviro by'ubwenge bwanjye, inkomezi zanjye na byose bifatanizwe hamwe muri rino jambo, kandi ureke rino jambo na jewe hamwe Mwami, hamwe n'aba bantu tugende tugana ubwami bw'Imana. Muduhe Mwami, tabarira ibyaha byacu, kiza indwara zacu, kandi tugire ubu Mwami. Kandi ubu uko aba ariko baraza Mwami, n'ikidengeri kirunguruka amazi yateguwe, kandi umubatizo uraza gutangura mu minota mikeya. Turibuka igihe buno butumwa nyene bwavugwa, yavuze iti abizeye bose babatijwe. Ngahari udutambara turi ngaha Mwami, utwo meza agiye mu izina rya Yesu Kristo kubw'ukukira indwara. Rero ibikorane byacu n'ibirebire byagizwe birebire, kuko amasaha yagiye cyane. Dutegerezwa gushyira ijambo indani mu gihe hari ahantu ho kurishyira, kuko urushana rw'imbeho ruraje. Turabibona amababi ariko aragwa, kandi turazi yuko urushana rwegereje cyane. Dutegereza kuri misi hanyuma duhamba imbuto. Rero ndasabye Data wo mu ijuru yuko uza kuvugana na buri mutima. Kandi Bibiliya yavuze iti abizeye bose babatijwe, kandi Mwami, nimba ubu benshi ngaha abizeye kandi batarabatizwa mu izina ry'Umwami wawe mukundwa Yesu, nibaze kino gitondo neza cyane guca bugufi, hanyuma bihane ibyaha byabo no gupfa ku bintu by'isi bandujwe gufata izina rya Yesu Kristo, kuko nk'Imana inyuma yo kungaha kubw'imfashanyo ya muhemu yera. Turabigwaye ubu Mwami Yesu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubu dusubije igikorane mwene Data Neville, kandi icyo nicyo cyose afise kuvuga mu gihe twitegura igikorwa cyo kubatiza. Kandi rino joro isaha imwe n'igice umwami abishatse, ndashaka gufata buno bundi butumwa Imana ibazegera gushika icyo gihe.
Uyu mukate wa koshe wakozwe n'abakristo, ni mukate utambiye namba, kandi mujya kubibona igihe uwushize mu kanwa kawe uba ukomeye cyane, utegerezwa kuburura, uri kuminkanyari kandi umanyaguye, uvangavanze ibyo bisigura umubiri wamanyaguwe wajanjaguwe w'umwami wacu Yesu. Yo, iyo ndabyiyumviriye umutima wanjye usa n'uwuhagaze. Iyo niyumviriye yuko yajanjaguwe akavunagurwa agakubitwa, umwana w'Imana atagira gatosi, murazi impamvu yabikoze? Kubera ko nagirwa n'icyaha, kandi yahindutse jewe umunyabyaha kugira ngo kubw'ikimazi ciwe nshobore gusa nawe umwana w'Imana. Mbega ikimazi! Muze twunamike imitwe yacu. Mana yera cyane, mu gihe mfashe muri aka gasahani k'icumbiro, uyu mukate ugereranywa n'umubiri wamanyaguwe, wavangavanzwe, wajanjaguwe, wakubiswe w'umwami wacu, ahubwo muhanuzi yasemerera ati yamara yacumitiye ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bitabitanye igihano kiturongesha amahoro cabaye kuri we, kandi mishishaguriwe n'idukiza. Yo, ese ingene tubyibuka Mwami, mu gihe nifatanije n'ico kimazira ijoro n'irikoraniro naryo nyene Mwami kimazi, ese two kwibuka umwami wacu, urupfu rwiwe n'ikubitwa ryiwe n'ibyo yaciyemwo byose ku bwacu, mu gihe dushize uyu mukate mu kanwa. Mana, turi abantu batabereye,
We're not fit for such a appointment. So let the holiness of God, God cleanse our hearts. And as we receive it, may we purchase it in our minds to constantly serve Him day and night, hour after hour. Our days of our life. Now sanctify this bread, boys, we ask you to do this in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Amen.
And I hold this in my hand.
As
33 years of service to Lord and unashamed in but I think what would I do if I tuned
a doctor in blood
and put it in my hand?
But you know,
I've had in my hands tonight, and it's not greater than the purchase of it from his church. So when I hold this to the kingdom of Jesus Christ, I think of that thinking I will drink more than the kuri wa munsi nzosangirira namwe mutobe wazo musha mu bwami bwa Data. Rero mubone neza yuko inyuma yahi intambara y'ibyahi hereye. The first thing we do when we strike to the side is to seek the Lord's Supper. Let us bow our heads while we bless His Most Holy Name. Our Heavenly Father,
I thank you, ingene biciye muri ayo mbarasa tembi byaha byanje byarakuweho byashyizwe mu kiyaga cyo kwibagira nta kandi ntibizokwibuka ukundi kandi hamwe n'aya maraso umuhungu umwe yari kumfira umunsi umwe aryamye mu bitaro hariya maze arandokora. Ewe Mana, ingene ndagushimira Mwami. Hanyuma rero ntigikogwa kubw'amuhembu yera cyo kurongorera abantu ikaruvariyo no kubereka inzira ica imuhira. Urakoze Data, kandi rero ni wezi y'ibvino kubw'igikorwa yagenewe kandi ese buri muntu wese afise umugabane kuri iyi ndagano ijoro ryoro inkomezi za hemu nizo umubiri kubw'urugendo ruri imbere kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.
Scripture reading in the book of St. John, the 13th chapter, we read, beginning with the second verse of the 13th chapter, supper being ended, the devil now had put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father, had given all things into his hands, that he come from God, and he went to God. Rises from the supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter. And Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. You're clean everywhere. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, You're not all clean. So after he had washed their feet and had taken his garment and had sat down again, he said to them, Know you what I've done to you? You call me Master, Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done unto you.
bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru
baptized with the Holy Ghost and power for service came.
Bose basenga mu izina ryawe babatizwe na mpemu yera.
Maze
ubushobozi bwo gukora uburaza rero icyo yabakoreye urya munsi azobakorera nka kirya nyine. Nezerejwe cyane nuko ushobora kuvuga ko ndi umwe muri bo, umwe muri bo, umwe muri we. Nezerejwe cyane nuko ushobora kuvuga ko ndi umwe muri bo. Haleluya. Umwe muri bo, umwe muri bo. I'm so glad that I can say 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 I'm so umwe muri bo. Nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo.
Rero ingo mwene data
urondeye umuhezagiro uzokoza icyaha mu mutima wawe uzotangura ugusamirana kw'intengeri y'umunezero kandi uzogumya ubugingo bwawe bururumba yo buriko burarurumba mu mutima wanjye yo icyubahiro ku izina ryiwe nezerejwe cyane nuko nshobora kuvugana ndi umwe muri bo reka tuyiririmbe yo umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo ni bangahe bo bari bamwe muri bo tuzi ibiganza byanyu yo mana we Yesu ukuntu nezerejwe no kuba umwe muri bo umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo bari bakoraniye mu cyumba cyo hejuru bose basenga mu izina ryiwe babatijwe na mwemu yera maze ubushobozi bwo gukora buraza rero icyo yabakoreye urya munsi azobakorera nka kirya nyine nezerewe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo yo umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo nabonye abantu benshi badashobora gutahura impamvu nezerewe cyane kandi nitegembya narucijwe mpemu nta gukekeranya guhari kandi ibyo byanshikiye ibyo ni byo byanshikiye narucijwe mpemu nta gukekeranya guhari kandi ibyo ni byo byanshikiye mbega ibyo murabikunda nimuze tuyiririmbe twese rero tubona abantu benshi badashobora gutahura impamvu tunezerewe cyane kandi twitegembya utsiye mpemu nta gukekeranya kuhari kandi ibyo ni byo byanshikiye yo ibyo ni byo byanshikiye imana ishimwe yo ibyo ni byo byanshikiye narucujwe mpemu nta gukekeranya kuhari kandi ibyo ni ibyo byanshikiye yo iyo nezerewe ndaririmba kandi ndasemerera bamwe ntibabitahura ndabibona ariko na rajabutse Yorodani nja mu isi si nziza ya Kanani kandi ibyo nibyo byanshikiye yo ibyo nibyo byanshikiye manishimwe yo ibyo nibyo byanshikiye narajabutse Yorodani nja mu isi nziza ya Kanani kandi nibyo byanshikiye yo iryo tsina niriheza gikwe yo iryo tsina niriheza gikwe iryo tsina ry'umwami niriheza gikwe iryo tsina niriheza gikwe yo iryo tsina niriheza gikwe iryo tsina ry'umwami niriheza gikwe Yesu niryo tsina Yesu niryo tsina Yesu niryo tsina ry'umwami Yesu niryo tsina yo Yesu niryo tsina Yesu niryo tsina ry'umwami Shira hejuru itsina ryiwe yo shira hejuru itsina ryiwe yo shira hejuru itsina ry'umwami shira hejuru iryo tsina yo shira hejuru iryo tsina shira hejuru iryo tsina ry'umwami
Do you love him?
Mbega muramukunda?
Amen. Will you serve him?
Mbega muramukunda? Muramukorera?
Amen.
Mbega muramwizera? Amen.
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 He's the Father.
Niwe Data.
Amen.
He's
the Son.
Niwe Mwana. Amen.
He's the Holy Ghost.
Niwe Mwemu Yera. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Still the same.
Muracharirimba. Amen.
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 Amen. Amen. Mbega muramukunda? Amen.
Is he coming?
Mbega araje? Amen.
Are you ready?
Mbega muriteguye?
Amen.
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 Mbega byoshoboka iri joro? Muriteguye?
Amen.
Mu gitondo muriteguye?
Amen.
Mbega igice ari cyo cyose muriteguye?
Amen.
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 Muracharirimba?
Amen.
Kandi muvutse induru?
Amen.
Kandi musenga?
Amen.
Amen. Amen.
Ingo
mwami Yesu?
Amen.
Utegure ishengero ryawe?
Amen. We're
making ready.
Amen.
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 Ndashaka kubona kubona mama.
Amen.
Ndashaka kubona data.
Amen.
Ndashaka kubona umucunguzi wanje. Amen. Amen.
Amen.
Yo mbega muramukunda?
Amen.
Mbega muzomukorera? Amen. Mbega muramukunda?
Amen.
Amen. Amen.
We're watching for
turindiranye igishika cyo kuza kw'igihe cy'inganji y'imyaka igihumbi ndetereje igihe umwami wacu ahetse akiyatsotsira maze agatwara umugeni wiwe arindiriye yo isi iriko iraniha iborogera ubwa munsi w'ugucungu buryoshe umwami wacu araje kwisubugira kandi yego umwami wacu araje kwisubugira kandi yo Satani azobohwa imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi ni bangahe biteguye duze ikiganza cyawe yo mana we yo umwami wacu araje kwisubugira kandi reka duhaguruke maze turambukanye umwami wacu araje kwisubugira kandi yo Satani azogohwa imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi yo umwami wacu araje kwisubugira kandi yego umwami wacu araje kwisubugira kandi yo Satani azobohwa imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi ukuza kwa Yesu kuzoba ari inyishu y'umubabaro n'amaboroko y'isi kuko ubumenyi bw'umwami buzokuzura isi ikiyaga n'ikirere Imana izoshiburira kuri indwara zose n'amarira y'umubabaro azokamangana hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi yo umwami wacu araje kwisubugira kandi yego umwami wacu araje kwisubugira kandi yo Satani azobohwa imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi yo mana we nimwe yumva neza iyumvire bagenzi ni Pentekoti ni mutazire iyi ni Pentekoti reka dusome koma mashi maze tubiririmbe abantu baba Pentekoti mwese ibihore kuri migenzo ya kera ya Methodiste muri mwebwe bandanye reka tubiririmbe yo umwami wacu araje kwisubugira kandi yego umwami wacu araje kwisubugira kandi Satani azobohwa imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi hanyuma umwami wacu araje kwisubugira kandi yo umwami wacu araje kwisubugira kandi Bibiliya ni kuvuga umwami wacu araje kwisubugira kandi Satani azobohwa imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe hanyuma Yesu azogaruka kwisubugira kandi muramukunda